mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo nari narumvise ariko noneho ndiboneye bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 27 ku mugoroba ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 965 i Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murashobora kwicara. Ni byiza kugaruka ngahira ijoro. Ndakenguruka ko dufise akakari ry'ubugira kandi ko gukorera umwami. Kandi nyuma yo kubagumya igihe kirekire iri joro riheze, numvise ko bitoba bikwiye kubagumya igihe kirekire ubugira kandi iri joro. Nari ndi hariya ndiko ndumviriza inkuru ya mwene data umwe mu bo dufatanije mu mwami ahejeje gushika avuye Indiana. Yashishimuwe n'indoto idasanzwe ntiyari bwigeraza muri Shreveport mbere mu buzima bwiwe, ariko yaronse irindi joro ko yaje Shreveport atari n'imodoka yiwe kandi yazananye canke yaje ahantu hanaka kwishengeraho. Nariko ndavuga yavuze maze kwigisha no gusengera abantu, yavuze ati ikintu kinaka kigiye gushika, kandi yavuze ko yagarutse umunsi ukurikira, yavuze ko yamenye inyubako ukwisa, yavuze ati ko hariho hariho inzu y'amakoro aniro y'igisagara hakurya y'ibarabara, ariko ko atari muri iyo nzu bagiyemo. Yavuze ati hari kuri uru ruhande mu nyubako yubatswe mu mabuye yari ifise ibaba kuri yo, kandi iyo nyubako yari imeze neza nk'iyi. Akandi uwo muhungu ni Karosi, nabonye indoto ziwe kandi azi ko ari iz'ukuri. Kandi yavuze ati rero mu ijoro rya nyuma ko nariko ndavuga kandi nsengera abagwaye, kandi navuze nti ikintu kinaka kigiye gushika, kandi humvikanye nk'ugukubita k'umuturagaro. Yavuze ati abantu batanguye gusemerera, yavuze ati mu gihe umuturagaro watanguye kugenda, yemwe ati havuye mu ijwi kandi ryatanguye kuvuga. Avuga ati muri iryo jwi ryavuga ubwiza bw'Imana bwaraje bwinjiriye mu nyuma by'amadirisha ngaha hejuru mu ishusho y'inkingi y'umuriro, ntarigera ayibona. Yarumvise tuyivuga ariko ubwiwe ntarigera ayibona, kandi yavuze ati yari harya yandinjiye mu madirisha yo hejuru gutya, kandi yakoze umuco nk'uko mubona ku ifoto hejuru y'iyikoraniro ngaha. Yavuze ati yavuze ikintu kinaki kankamira, kandi yavuze ko nari ndi hariya maze mvuga nti iyo ni Imana Yehova. Yavuze ko byamwibukije igihe yabyiyumvira igihe Mose yahamagara yakura ihanga muri Egiputa, kandi yavuze ati reka Mose avuga atari Imana gutinya ko twopfa, maze ati bose bari baryamye hasi ibiganza byabo hejuru basemerera, kandi yarasemerera nawe mwami Imana ndagukunda ndagukunda. Rero umugore wiwe yaramunyiganyije maze aramukangura, ndamubona amanuka mu murongo bumwene data Jackson umuvugabutumwa mu Methodiste wa kera, kandi yarazazaniwe cyane gushika ejo. Kandi yavuze ko igihe yinjira yatangaye cyane neza na neza uburyo yari yayibonye mu ndoto. Sinzi icyo bisigura umwami yarabinyeretse, ariko ikintu kinaka cyoshobora gushika kubona mwene data Jackson yararonse ibyo muramuzi yuko ari inyangamugayo, umuntu w'ukuri w'ukuri, umukozi w'Imana. Kandi ndamuza roti nzozaza kuri jewe, kandi umwami yampaye insiguro, kandi byaba bimeze neza kurya mu buryo butungaye. Kandi n'igihe kimwe ukugenda kwanje muri Arizona yari afise indoto nyayo, kandi arahungabanye cyane ari kumwe n'umugore wiwe yamuzanye, ari kukubyara vuba, kandi uburyo bwonyine yashobora kugenda kwari ukugenda n'indege nta mahera n'amake yari afise yo gukora urugendo n'uko umuntu n'umwe amuha amahera. Ubwo rero bisa n'ibyabaye mu buryo butangaje kugira ngo ikintu kinaka gishobore gushika. Turabyizigiye, ntituzi gusa ibyo umwami aja kuturonsa. Rero turashima umwami kuba tubayeho mu gihe tubayemo imbere y'ukuza kwa Yesu, nk'uko navuze mbere n'igihe gihambaye muri kahise kose. Noshimye kuba mbayeho ubu nyine kuruta ikindi gihe icyo cyose ku isi. Ndabona ngaye imbere yacu bugira kandi rico rumugenzi wanje mwene data Doce, namuvuze ko mwi ekoraniro mu gitondo mwene data Joseph afite imyaka 93 uyu munsi se ingene bihezagiye ubuzima bwe burebure abutanga kubwicubahiro no gutazira imana ku imyaje imyaka 93 uyu munsi umunsi mwiza w'amavuko kuri wewe mwene data kandi ndazinhanze hariya mu gihugu cyose aho bari ko bavurumviriza ijoro nabo baripfuza mwene data Bidoce barifuriza mwene data Bidoce umunsi mwiza w'amavuko n'umugenzi ashika wa Ora Robert se w'abantu benshi yafashije benshi cyane mu nzira y'ubutumwa bwiza n'ibintu byose n'umugenzi wacu ahambaye naranezerejwe ko kumubona mwene data mane ngaho undi muvuga butumwa mu Methodiste yakijijwe akabatizwa na mwe muyera kandi mu izina rya Yesu Kristo yicaye ngawe byongeye n'umwe mu bo dufatanije muri Indiana kandi numva ngo mwene data Ikerson yicaye ngaho iruhande yiwe umwe mu badiakoni bacava i Jeffersonville Indiana bariko barumviriza hari y'ijoro kandi bumwumva ngo mwene data wirere umwe mu bandi ba diakoni bari ngahantu hamwe kandi sindatora hari umuntu umwe ariko arerekana n'urutoki hariya none ndaja kumuraba gato yicaye hari ahahera iburyo ego mwene data Banks Wood namburi kurumviriza ijoro mwene wanyu yari ngahiri ijoro riheze namubonye igihe nasohoka mwene data ali icabona cha Yehova umugi wose warakijijwe riri we yinjiye kubera iyerekwa ry'umwami alire yari yicaye mu bwato rya munsi igihumwe munsi umwe imbere yaho yabwirwa yuko ikintu kinaka cari kigiye kujagiga kijanye no kuza kubuzima kuzuka kubuzima yari cabona cha Yehova nyacho vyongi ariko ico gitondo yicaye hari yaroba mfata rero yari afisi igera rinini ya kurya kwa batentu kimurazi igihe rinini ya hanyuma gafi gatoya kararimira nuko agakuramwa amatwi n'ivyo munda n'ibindi byose agaterera mu maza agafi gatoya bita agafi ko kuzuba maza avuga temwe wa kantu we wahejwejwe wahejejwe ibyawe akagatoya simbeguritse hejuru y'amazi karapfu muyaguru gasunikira mu mashurwe yo mu kidengeri kandi umunsi umwe imbere yaho navuze nti mwemu yera ambariye yuko hazobaho ukuzuka kw'ikiremwa gitoya nkumbure kizobari akana gatika kayabu ninasubira muhira kuko gusigiye twari ko turagerageza kwimba ivyambo vyifi mwene data Wood nanje ariko arumviriza iri joro umukobwa wanje mutoya ubu ari umugore akiri mutoya ngaya yarakowe n'umu soda yonse mu gihe yo bo yaraje avuga ati papa we na mu mukobwa mutoya wa wundi bavuze bati rero umuntu wese arashobora kugira ico igikoko cyo muhira gashaka ariko jewe sinkunda akayabu na gatoye rero yacange umubraname numwe wese rero tuyavuza ati yo twatoye akayabu gatukagwa hahanze papa akaka kari ikintu kinaka kimwe na umuntu umwe yarakoze yakaroze kavyimbye hose yavuza ati papa kagiye gupfa ubunyene turashobora gutora gasanduku gatoye tukakagumana iminsi mike navuze ntireka ndaba ko kayabu rero baragiye bazana ko kayabu nabonye cari kigiye gushika akubwibyo ndamuhaga sanduku nuko bukeye hari hutwana atutuyabirwe canke umunani hariya murabizi rero umuhungu wanje mutoya jo yatoye kamwe mazara kagumbira cane maze agaterera hasi nuko nyene ako kantu karambararaho kituna tunirya irya nino birakica nuko mbira mwene data limwene wabo navuze nturazi gashobora kuba ari karya kana kakaya kazuka nkuko twabonye umwami akora ibintu rero mwene data li yari mushasha nyene mu rugendo mwe muyera yarahejeje kumubarira yuko yari yubatse n'ivyo yari yarakoze n'ibintu bibi yari yarakoze ibintu yari yarakoze rero yiyumvira yuko mwene data Banks yari kwa ambarira ivyo bintu ariko amaze kumushira habona neza akamubwira ivyo yari yakoze mu ijoro riheze ivyo vyari birenze kuri we ntiyashobora kubitahura rero bukeye mu gihe twari ko turovye ijoro ryose n'u fidutoya twari ko dutora tumwe ngo tube ivyamba ariko yatereye nyena ko gafi gatoya mu mazi karasusumira gacika intege haciye nk'igihe cy'isaha twari twicaye hariya kandi nari navuze nti mwene data li waretsifi imirigera rishika mu nda yayo urabona navuze ntufata umugozi wo kurobesha ngaho kawuterera icamburi ko nkuko igikoze ko navuze nti rero ugi uyigumye gusa amazu yizane navuze nti kwege nkuko ntiyimire wewe ucakiri ifi yavuze ati emwe yarafise umugozi wo kurobesha munini ya werekana hari yavuga ati uko niko tubikora nkuko rero nkako kanya nyene numvise ikintu kinaka kiza kiva hejuru ku musozi hari yanagashururu akazunguruka hirya no hino caramanutsaho nkuko maze mwe muyeraza hejuru y'ubwata avuga ati haguruka yavuze ati bugishi ifi yapfuye uvuga uti ndagusubije ubuzima bwawe akanda ko gatoya kari karambaraye ngahuka haciye nusu yisaha nibyo munda byako biri mu kanwa nibyo mu misaya yako nibibimba by'imihemero navuze nti wagafi gatoya Yesu Kristo aguhaye gusubira kuba muzima baho mu izina rya Yesu Kristo yahindukiriye ku mugongo wiwe akandi yisuka mu mazi genda inyaruka uko ishoboye kugenda mwene datari wo buri hano akanya kandi kanya hana hantu hanaka jewe narakubonye ijoro ryahezaho byari mu nyubako hanze kandi mduzi kiganza nabo ushobora kumbona mbega uvuze iki ego hejuru kukara barazukurundi ruhande rw'amadirisha hariya nguwo wa muntu icabona cha Yehova yavuze ati mwene data Branham yaranezerewe rwose vuze ati ni byiza kuba hano si byiza yavuze ati wibaza ko ari kubera jewe koko nahamagaye ako gafi gatoya nkavuga nti wakinyi karata yawe ya nyuma yavuze ati coco gisiguri kintu kinaka kuri jewe navuze ntoya nico gucemezo yari yababaye rwose kubera ibyo yemwe turatembera kandi murabona ibyo bintu bishika binyimenyekana ubiyumvire gusa mbega ibyo byerekana nari mfise abana benshi bibi mugakuru rutonde rwanje rwo gusengera abona sengera ariko igihukwe kure kwa kwaza hafi gatoya kare gutya gapima nk'isantimetero zitanu gushika kuri ndwi raba ingede igera ryanga narifa ariko ivyabaye nukwerekana ko Imana yitwarika ibintu bitoya navyo murabona umunsi umwe igihe abanyamibembe bari barambaraye hose mu gihugu yakoresheje ubushobozi abwiwe mu kuvuga ati ca atanguye kuma igihe ntari kwa abantu barambaraye ahantu hose bakeneye ubwo bushobozi bwo gukiza ariko murabona yashaka kwerekana ko ari Imana y'ibintu byose caba gito caba kinini uko kiri kose iguma ari Imana y'ibintu byose ibyaremwe byose kubw'ibyo turayikunda kuko ibyo biduha kumenya namba bimuhimbaye kuvuga ijambo ry'ubuzima mu gafi atacoka maze karambaraye hari yakapfuye kumazi haciye nusu yisaha ishobora atankeka umunsi munaka kwinjiza ubugingo mu bana bayo ntacyo bitwaye nambo umubiri wawe uri w'inyantege nke wewe azovuga natwe tuzomwitaba umunsi umwe we n'Imana ikunda kumenya kintu cyose byose birya dukora byose birya twavuze ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose arabyitaho ubutunamike imijyano nibaza ubu imbere yuko dusenga namba hari umuntu wamwirije amwitwaririse ariko yamara utararabe kisha ikiganza cyawe muri cyagi wahaga tugiye kumubona ushobora kuje utabikishije ikiganza cawe mwebwe mutarikishije ibiganza ariko wifuza kwibuka mu masengere ikintu cyose kiba hagati yawe n'Imana iri joro woshobora kudozikiga ukavuga utunyibuke mwami reka gusabona ikiganza cawe data wo mwijuru gihe duhagati iri joro hagati y'abazima n'abapfuye n'ibintu byose bishika muri iyi minsi amabanga by'ukuri n'amabanga ariko mana urazi ko ariyo canke atariyo uri umucamanza akomeye wo mu isi kandi wavuze uti mwami gusa gutera intege abantu bimwe mu byo twa watweretse kugira bitwereke intege zo kukunda no kukwizera kugukorera kandi bamenye ko igikorwa cyose naho coba gito canke kibi ukibona ndasenze mukunzi Imana nguhezagire kimwe cyose muri ibi biganza iri joro kandi ubugingo ni mwe mu byatumye iki kiganza kiduga kandi ndasenze Imana ngo iri joro ribe iryo kubikirisha ibi kibanza cabo muri cagi hakurya y'uruzi bituronse ekitsa abarwaye n'abababaye mwampi bombi hano n'ahantu hose mu gihugu aye kigikorane kiriko kirakurikirana ku murongo wa telefone aheza gira batarakizwa bose kuva California New York kuva Canada gushika muri Mexico Canada to Mexico bitange mwama umuntu wese muri iri joro ryakiri joro atso kizwa ibyaha byiwe akiri indwara ziwe kubera ukubaho kwawe kuva mwijuru akandi uyu mwene data Jackson yagize urugendo rw'ibirometero 1600 mu ndege ngo abe hano kubera ikintu kinaka cakaba uyu mutima wewe bidasanzwe kandi bazorota inzozi no kubona ukwerekwa mana mukunzi we wanyeregeje ico ibi bisigura ntavyonzi ariko namba watugendera mwami tegura imitima yacu bukuru uko kugendererwa dutegerezwa kurindira tutazi icyo uzokora kandi tutazi namba wasezeranye kutugenderera kubw'izo nzozi ntitubizi ariko turi turiko dusubiramo gusa ibyo bintu dushobora gutahura ko wasezeranye kugenderera abantu bawe kandi turasenze ngo wigaragaze ku by'ukuri ubwawe hano kuri twebwe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.
Now tonight,
Rere iri joro,
inyuma
yo kubateja cyane ijoro riheze n'iki gitondo kandi nameze nk'ubusarara gatoya ndafisa gace gatoya kumushatsi naronse nambara mu buhanza bwanje iyo ndiko ndavuga ubutumwa. Ariko nararindiri narakibagiye igihe kimwe kandi uyu muyaga uri kuraca muri aya madirisha utanguye gutuma nsarara gatoye nahora notegerejwe guhagarika ibikora nariko kuva nda akaronse rero singira ikibazo ukundi ndabandanya gusa kandi nakibabwiye hanyuma ni nazi ubwoko bwo gushobora kwiyumva ukuntu rero amasengesho yanyu yogira ikimazi kandi ubu ibi n'ibikorwa bibiri buri munsi yuko naronse ubwoko murabizige ugenze ibirometero byinshi urashobora akubimenya rero mwebwe bantu bo muri California kandi no hanze muri Arizona turabaramukije twese mu gihugu cyose mwene data Leo n'umurwurindiri y'umwami Prescott muratumiwe ubu na mwebwe bantu mu micungararo mwese ya Phoenix indwi kuvira ijoro dutegekanya kubiyuma kubw'amazimano baragurishije amatike yabo yose hariya kandi baronse ingoro y'amakoraniro nini ya kandi ntibashobora gushiraha abantu bamwe baje kare mwebwe kwinjira rero tugiye kuzovi Los Angeles hariya kuwa mbere kuwiyinguza kuwiyinga mu ijoro kandi turirindiranye igishika kubabona mwese hari Imana mutunzi w'ikigongo abe kuri mwebwe mwese mwenebwe mwese New York no kuri mwebwe mu micungara uhiyo no mu bindi bibanza bitandukanye vuba ngiye kuzokwigisha ubutumwa bw'inzira y'inzoka igikoko kuva ku ntango n'igikoko kwiherezo kwishengero biraraza kubarungikira icandi ngo kuri ivyi gihe tuza kubivugagira kuko ndabikora mu ishengero kubera bizoba n'imiburiburi amasahane canka arenga rero ubu nshaka yuko muza hano ngaha kandi nari hose ubu muzinguruye mu gitabo cyayo bigitabo gihambaye cyo kwigisha ariko ndashaka gusa gukoresha ibyandiko bikeye ngaho ubu hanyuma rero cyo mu gitondo hano ku ishengero hazoba hari ibikorane vy'amiga y'abana ku mbega tuzotangura ryari nga isaha zitatu n'inusu kandi rero nsubiriye kuronka karyo ko kuvugana namwe ngahe cyo kwawo bukera kandi umwami abishatse nashatse kuvuga ku cigwa namba bishatse rero nkuko nariko ndiga kuri uyu muhingamo kugira ngo ndabibe reke hari ha ahantu hamwe honye n'Imana izohurira n'usenga gusa kandi ndashobora kubabwira aho hantu hariho n'izina ryaho hantu aho Imana izohurira n'usenga kandi rero jo mwijoro ngiye kubasaba icyo munkorera naco ni igikorwa cyo gukiza indwara kandi nshaka igikorwa cyo gukiza indwara cya kera kandi namba umwami abishatse nshaka kuvuga ku cigwa canga bishije uyu munsi gihe mwene data moro na jewe twariko turavuganira hamwe mwene data w'igiciro twariko turayaga kubijanye n'ivyanditswe kandi ukuntu byari iby'igikundiro kuba hamwe nabo bene data nko mu gihe ca kera kandi yavuze ati urazi mwene data Branham ubutumwa bwose watwigishije ishevre port umwagazi w'intama n'inuma bwabaye bumwe mu butumwa buhambaye utari bwigera utanira ishevre port yavuze ati nibaza ko ubutumwa bwawe uyu munsi ari bwo nkomeze cyane nturigera uronka na bumwe nk'ubwo igihe ndabuhombye mba mpombye ubutumwa bwanje urukundo ni yanjye mukunzi mwagazi w'intama wishwe amaraso yawe y'agaciro ntazokwigera atakaza ububasha bwayo gushika ishengero ry'Imana ryose ryacunguwe ryagira kijijwe gukura ura kori chahu kundi kubicho gihe kubugu kuizera nabonyu wa mugende iwi komere vya webi tanguru kundorugwa werugwa waishi kwa chanje kani nzoba ubugu kushika mfuye jomu njiro namba bibayu ugombe bugunga misha kufugichi kwa kumababa yina umajera nsha ngashereke jomu njiro umwami amanuka ku mababa y'inuma nivyo namba umwami abishatse ijwi ryanje ntirimere nabi rero mudusengere kandi rero nkeneye igikorwa cy'amasengesho nka kimwe twari dufise ku ntango nta kurobanura impemu nuhe gusa umuntu wese ashaka gusengerwa ikarata rero utegerezwa kugira ikarata rero uzobe ngakare kugira bire ashobore kugwa ikarata maze uyigumane mu murongo nimba utabikoze abantu babandanya biyongera kandi umurongo nufise aho uherera umuntu wese arashobora gukira inkara kwakira ikarata nshaka mwene data jaka ahagarara iruhande yanje ku murongo gusengerwa nk'uko namye hamwe na mwene data brown azana abantu mu gishingo cha biri poro nshashashashashaka nshaka umurongo wo gusengera wakwera hanyuma turasenga kumwe twahora dusenga mu myaka iheze ndanezerewe iri joro no kugira uwundi mwene data dufatanije naravye hirya no hino maze ndatahura rero hanyuma ndamubona mu minota mikeye mwene data gorotoneri ndise n'umwe mu bantu ba kera yari kumwe natwe hariya igihe kinini yakora igikorwa gihambaye guso hozi byanditswe ubu ni wasohoza igitabo cyanjye ibihendwe by'ishengero twitigiye kukironka ubugira kandi dushasharandwe bishitse akabisoma imbere y'uko abisohora tuzogira ikiganiro kijanye na teolojiya ndashobora kuvyumva biriko biraza ariko arazi yuko ntari umunyateolojiya rero yemwe turindiranye igishika umunsi w'ejo mu ijoro namba wijiye mwene datarindise uzobe ngahe ejo mu ijoro namba uri hafi yanyube hamwe natwe kuriya utare kubwa igikorane cy'amasengesho ya kera niba ngahe bashaka kubona umwe muri barya ba kera ubugira kandi aho tuza ba duduza abantu ibyo bizoba byiza ubumuza n'abarwaye banyu n'abababaye ijoro kubera iyo ntumbero ico giye ubu nimba mufise igitabo cya umurongo wa 42 igice cya 42 hanyuma 60 ya mbere gice cha 40 ya Yobu bitangaje cyane mwene data Teddy Dudra nimba uri kurumviriza muri rino joro hari ifo NSM yibuke mwebwe na jewe tuvugana igihe kimwe nkindwi imwe canke zibiri ziheze akandi twasunze binababwiye nti umunsi munaka ico kizoba ikigwa canje kizokurika kandi ndashaka kugikoresha rino joro mazarishura maze yubu yishura uhoraho mwumvirize neza cyane gusa musomuru ati nzi yuko ushobora byose kandi kwatagisho kuza kubuza imigabo yawe uyo ninda zimanganya inama ta uyo ninda zimanganya inama ta bwengagira erega nico catumye mvuga ivyo ntatahuye nkavuga ibitangaza bindengeye ntazi none ndakwinginze niwumve nanje mvuge ngira nkubaze nawumbarire nari narumvishije ivyawe ugutwi ariko noneho ijisho ryanje rirakwiboneye nico kinteye kwizinukwa nkihana nigaragura mu mukungugu no mu munyota rero nshaka gufata igisomwa kuva kuri uwo murongo wa 5 nari narumvishije ivyawe ugutwi ariko noneho ijisho ryanje rirakwiboneye umwami aheza agira ijambo ryiwe Yobu mureke dufate ubuzima bwiwe gatoyi Yobu yabura umuhanuzi yari umuntu yabayeho kera cyane imbere y'uko Bibiliya yandikwa byiyumvire yuko Yobu cyari kimwe mu bitabo bya kera cyane bya Bibiliya kuko cyanditswe imbere y'uko igitabo cy'itanguriro cyandikwa Yobu uyu muhiza hambaye kandi umuhanuzi yari umuntu akomeye mu gihe ciwe ntankeka yuko yari yarezwe no kurerera Imana mu buzima bwiwe bwose kandi yari yabayeho ubuzima bw'ubuhizi cyane ku bantu bose baramwubaha ariko yarashika ahantu aho yita ngaho ukugeragezwa n'Uhoraho ariko nshaka gukoresha ijambo kugezwa n'Imana kandi by'ukuri umwana wese aza ku mana ategerezwa gusuzumwa kugeragezwa umwana yigishijwe hanyuma rero nimba ibigeragezo bibaye bigoye natwe tukiyumvira yuko bigoye cyane ntitwumve gufata nkankama. Niho we yavuze ati turi abana b'ibibyarwa canke si umwana w'Imana, kuko nta kintu gishobora gukura umwana ukuri w'Imana yavutse ubugira kabiri kuva ku muvyeyi wiwe. Urabona we ni gice ciwe, we ntushobora guhakana ico kintu wihakana we wenyine. Urabona wamaze kumenyerezwa, wigishijwe maze urageragezwa. Kandi rero uyu muntu kubera ko yari umuhanuzi kara karyo ko kwegera ubuntu bw'Imana. Ariko Yobu ntiyari afise Bibiliya yo gusoma, we Bibiliya ntiyari yaramaze kwandikwa ico gihe, ariko kara karyo ko kwegera Imana mu guhishurwa n'ukwerekwa. Aho hari imbere yuko Bibiliya yandikwa. Rero tubona dufata igice cy'ubuzima bwiwe igihe Imana yamuhezagiye maze imugira umuntu mukuru. Yemwe mbere umuntu wese yaramwubaha no ku bumenyi bwiwe, yari afise ubumenyi buhambaye cyane. Ugusigurwa kwiwe kuva ku Mana kwari kwemejwe yuko ari umukozi w'Imana ku mugaragaro cyane, gushika abantu bava ahantu hose kuza kumwumviriza. Niho Satani yatangura kurega uyo muntu. Kandi uko ni kwa korera umukozi wese w'Imana afise ugusigwa. Satani igihe cyose ari ngaho kumurega kubijanye n'ikintu cyose akora kitabereye. Kandi rero turabona ubuzima bwiwe n'ibigeragezo n'ukwizera kwiwe guhambaye. Na Yesu nawe igihe yaza kw'isi yisunze kwihangana kwa Yobu, yavuze ati mbega ntimurasoma inkuru yo kwihangana kwa Yobu? Ukwizera kurindira kwihanganye kugira ijambo ry'isezerano rijitswe. Kandi rero turabona yuko Yobu amaze guca mu bigeragezo byiwe, imibabaro yiwe yose, yari afise umuryango mwiza cyane urajanwa, yari afise amagara meza kugwa, ikintu cyose yari afise muri ubwo buzima bwe cyarakuweho n'uko yicara ku kirundo cy'umunyota yabira urujorwo ku kwagazi ibihute byiwe. Mbere n'umugore wiwe ubwiwe yaramwatse aravuga ati kuki utarogota ku Mana ngo upfe? Yavuze ati we uvuga nk'umugore w'ikijuju. Avuga yavuze ati Uhoraho yaratanze kandi Uhoraho yatwaye, izina ry'Uhoraho rihabwa icyubahiro. Rero Satani yaraje imbere y'Imana kubera ko yashobora kuza imbere y'Imana kandi yagiriza abakristo canke abizera igihe cyose. Rero yagirije Yobu ibintu byinshi, kandi Yobu yavuze yuko igituma Yobu akorera Imana nuko ibintu byose bigenda neza kuri. Ariko yavuze ati namba wo nyemerera gusa ndamufata mu maboko yanje, notumya kurogota ko imbona nkubone. Ndashaka ko mwitegereza icyizere Imana yagiriye uwizera. Murabona ari mu yandi majambo Imana yabwiye Yobu canke yabwiye Satani nkuku ntushobora kubikora. N'umuntu yatsindanishirizwe gusa, n'umuntu mwiza, we nta wundi ameze nkawe ku isi yose. Yo mbega umuntu ku buryo Imana ubwayo ibwira umwasi wayo ati umusavyi wanje aratunganye cyane, nta muntu n'umwe ku isi ameze nkawe. Yo bagusa twoshobora kuba nk'uyo mugabo ku buryo Imana yotugirira icyizere nk'uko, mu kumenya ko tutazokwigira turonka ijambo ryiwe cyangwa kubaho kwiwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Duhagarare neza na neza kandi arashobora kutugirira icyizere. Rero Yobu yari umuntu yitwarira ikagushitsa ibyagezwe by'Imana urudome ku rundi neza na neza, kandi Satani yari abizi. Ariko yavuze ati namba wonyemerera gusa ko ndamufata notumya kurogota ko imbona nkubone. Rero Imana yamubwiye ivuga iti ubu ari mu biganza byawe, ariko ubugingo bwe ntumukorekwa. Kandi Satani yaciyaja akure y'ibyo kwashoboye, yamwatse abagenzi biwe bose n'ibindi yari afise byose hafi ubuzima bwiwe bwose, ariko ntiyashobora kumwaka ubugingo bwiwe. Ariko Yobu yagumye ahagaze neza atavyo gusubira inyuma. Murabona iyo umugabo canke umuntu amaze kugirira niri imigenderanire n'Imana hamwe n'uko kwizera nyako kwahishuye yuko Imana iriyo, nta kintu na kimwe nta hantu haja shobora gutandukanya uwo muntu n'Imana yiwe. Amen. Nizera kwa ari Pawulo yavuze ati nta ntambara nta nzara nta kige nta kaga nta kindi caremwe nta rupfu canke ikindi cari cyo cyose gishobora gutandukanya n'urugo w'Imana ruri muri Kristo Yesu. Mushinzi nanga neza muri we kuko mwatoranirijwe kurwa ubwo bungingo. Ariko Satani yiyumvira ko ashobora kumwonona akamuryamika hasi agaca mukorera ikina kiri. Ariko murabona Yobu hamwe no guhishurirwa kwiwe gutunganye kw'Imana ako kumenya Imana icyo yari kandi nge n'Imana yamukunze yari hanganye uko ibibazo byari biri kose yararindiranye ukwizera kwiwe kwemezwa kubera yarafatanije cyane n'Imana ihishurwa nkuko nabivuze mu ijoro rihetse. Reri abantu barwaye bari muri iyi nyubako abamugaye canke mwebwe mukenye Imana igihe muronse ubwo bwoko bwo guhijurirwa muri muba muri abatsindanishirijwe abatsindanishirizwe mu mwitegendyo mu gihe mu byukuri mwatsindanishirijwe mu gusaba ico kintu muriko murasaba kandi mukizera ko ari wahemba abamurondera numwete. Nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya ko kwizera gushinzi nanga muri mwebwe. Murabona ariko icambere nuko biba byarabahishiriwe. Umuntu umwe yaraje nta gihe gihaciye umugwi w'abagabo bamwe muri abo bariko barumviriza iri joro kandi bambwiye bati nabandanije ndababwira nti nimugende muri Kentucky ari yepfo hari igitoro nari ndabizi ko kiriyo nari nabibonye mwiyerekwa. Rero mwene data Demose hamwe nabo ntibagiye ugiye kinini nyuma y'igihe gito bavuye bavuga bati Texas imaze kwimuka baravuga bati ubutumanukeyo. Navuze ntimwotegerejwe kuba mwaragiyeyo kuva kera ariko ntibabikoze. Demose yavuze ati nakoze ikosa rihambaye ku bwa kiriya kintu akubwo kudakora icyo mwene data Braname. Navuze ntiyaba mwogiye hariya hepfo mwobironse byose rero ntiboshoboye kunyumviriza icyo ni niho irya mbere niho tutarabiri joro. Aha naho twa afunguriye imfunguro za saa sita mwe mugera yanyeretse umu agaguhambaye wisikane muri uwo hari huzuye igitoro kandi kicatembera ikentiki hari amasoko y'igitoro matoya bariko baravoma ariko ikicava mu isoko rikuru. Hanyuma navuze mwene data Demosi yari hariya ya rero yaragiye kurirondera bavuze bati manuka hanyuma tubwira isoko ry'igitoro kiri. Navuze nti oya murabona ntidukoresha ingabire y'Imana kugubuta ndaji oya we yoshoboye kumbwira aha cari ariko ntacho nkeneye sinari nogize ukwizera guhegije ko kumubaza. Murabona iyaba nogikeneye nditsera ko no musenze yombyi yari ku bwa mbere. Murabona intumbero yawe n'ibyifuzo byawe bitegerezwa kuba ari byo utegerezwa kugira intumbero y'ikejo kintu. Imana ntiguye ibyo bintu kubera so kusa wasabye kandi nushobora gusaba kukwizera kiretse hariyo intumbero nyayo kuri ico kuba mu ombe bw'Imana. Murabona nimba ushaka gukira kubera iki? Murabona nimba ushaka gukira ni kubera iki ushaka gukira? Ukubwira Imana iki ushaka kukoziki ubwo buzima bwawe ni wakira? Murabona wotegerejwe kuba wotegerejwe kugira rero n'icivuzo kandi ntutegerezwa kuba muri bijana n'ubugombe bw'Imana. Kandi rero igihuko kwizera guhishuwe kandi Imana kubwo ubuntu bwawe buhambaye ashira uko kwizera ari rero bica birangira. Murabona ubu murabona ubu rero kugira iryo jambo ngo ribe ukuri igihabo bene data bagiye hariya baronse umuntu umwe yagiye hariya mazaguru mu agwiwe ibintu hanyuma baca bagurisha ibintu bitari ibyabo kandi bivye ibintu muri bwo buryo. Navuze ni murabona icyo kintu nikizohezagirwa rero kubwo kwereka ubwo buvugishwa neza na neza nk'imetero amajana aho babagabo bariko barimbivye iriba ryabo umuntu umunaka yaciye avumbura icyo kinogo kitudubiza kandi hakiri hariya amabidi igihumbi n'ijana y'igitoro akugice cy'umunsi kandi cyangwa ikintu nk'icyo kandi cyabandanije kidudubiza kivuye neza na neza ku isoko rikuru. Ariko mu gushitsa ubwo buhanuzi ijambo ryari ryavuze yuko cyari harya hafi abandi bose bari bumye ikentu kihose hari humye ibitengeri bito barabipomba ku mwanya muto bakagenda kwa rugusese karakuva muri ibi murabona ariko kubwo bumenye bwinjiye muri ico kintu bari bafise intumbero mbi bagiye barashira umukopo mu bintu byinshi batazi bizomera gutya igihe bo bazosezeranye ko bokoze ico kintu kubwo ubwami bw'Imana ariko byabonetse nkawe yuko byari kubwabo bonyene murabona kandi ico kintu ntikizogenda neza nta kintu cy'ubugunge kizogenda neza imfoni intego bitegerezwa kuba iby'ukuri kandi bishitse neza ni huzorogira uzoronka kwizera ko gusenga imitima yacu yidatsinda nishirijwe turashira ubwoba murabona murabona dutegerezwa gushira ubwoba nturonka ico kintu kubw'icubairo n'ubwiza bw'Imana ni ukwizera kuronka uwo murongo wo gucamwo hamwe tutobikora rero dufize ukwizera kubwenge ubumenyi kandi ntabwo kwizera nyako kuvuye ku Mana uko kwizera ndukubwenge ntikuzoshikana ahantu ari hose hashobora kukora ashobora kuguha umushishimuko ariko ntikuzoguhugukira uro ikukukira urondera kuri ibyo byo burya ari isuzumyo bwiwakoresheje ukwizera kw'inkomoko kw'Imana yari yamuhaye uko yari umugororotsi kandi ko yari yakoze ikintu cyose Imana yamusabye gukora rero igihe tugiye gusengerwa kubw'ingwara zacu sinzi yuko twakoze buri kintu Imana idusaba gukora mbega twara rikije inyuguti imwe yose y'ibyanditswe mbega twamuhaye imitima yacu n'ubuzima bwacu kubw'igikorwa ni kubera ikushaka gukira icyo nicyo gituma taronka kwizera gukwiye murabona kuko birashoboka ko utarakora icyo kintu ku Mana bivuye ku mutima wawe nta kurya Ezekiya yakoze yeretse Imana impamvu yashatse kutunganya ubwami bwiwe neza kandi Imana yarungitse umuhanuzi wagaruka no kumubwira kandi ko yokize murabona ariko utegerezwa gutunganya ibyo bintu neza imbere rero umaze gushika aho hantu ukamenya ko byaguhishuriwe n'ijambo ry'Imana biciye kwihishurwa kubw'ijambo Imana iti gutegetse gukora rero utegerezwa kugira ukwizera ukwizera kw'inkomoko rero ni nka kumwe kwa Aburahamu igihe yari afise imyaka 99 nizera ko ari mu itanguriro 17 Imana yeretse uwo mutama mu gihe yari afise imyaka 99 igihe yaragira kwitsa imyaka 100 akirindira iryo sezerano iyo myaka yose yaramubonekeye mu izina rya El Shaddai uwonsa mbega uguterwa intego ariko hamwe n'iryo sezerano ntiryashikijwe ico gihe ariko Aburahamu ndi Imana ishobora byose El Shaddai utanga inkomezi Imana yonsa nkuko nababwiye mbere nk'umwana mutababa yarwaye kandi arira hama akaryama mu gikiriza cya nyina yonka inkomezi ziva muri nyina kuko arahaga mu gihe yonka kubera ku inzira yonyine afise kandi aza amabere ya nyina ntazi umutima uhaye umuti azotaka kandi arire muteye urushinge mu kuboko kwazobandanya arira ku inzira yonyine imunezereza n'amabere ya nyina hama yavuze ati Aburahamu arashaje inguvu zawe zarahenze amaboko yawe ni magoyaga umugabo bwawe bwaragiye ariko ndi nyoko wewe agusa ku isezerano ryanje hamunezegwe mu gihe urindiriye uruhuke rero iyo niyo nzira uwizera wese nawe kanseri yoba yarakugize nabi igice aricyo cyose wicaye mu ntebe y'ikimuga ikintu aricyo cyose mwibyo wewe mucakire gusa iryo sezerano ripfa ku Mana rero unezere gumenye yuko bizo kugukwizera kurindiya kwihangana isezerano murabona Yobu yarazi ko ari mu kuri mu gihe tubona aha mu byanditswe yuko hari aba bantu baje kuri we abari mu ishengero ry'ibintu byose byari byiza kuri we byari bihe byaramuhindukiriye bigerageza kumwagiriza kuba umunyabyaha mu ibanga kubera ibintu byose byari byamushikiye murumva abantu n'uwo munsi ndababwire narababwiye ni murabwe muba abikibi ibyo byose ni ukuri rimwe na rimwe n'Imana iba iragerageza abantu bayo muri icyo gihe yari Imana yari kwigerageza yo umuntu mwiza yari ari ku isi murumva wo mwanya rero yaramufashe hama kubera ko yari azi ko Yobu yari umuvuhanuzi yaronse ukuboneke gwak n'Imana imubwira guko hama Imana yari ivise akazi ko gushiza isezerano rya yo abizera bose bategerezwa kumera gutya igihe ubuzima bwa bushitse ahantu habi kandi inzara z'urupfu ziri mu mihogo yacu dutegerezwa kuguma duhagaze kandi twibuka ko Imana yavuze nzogushira hejuru kandi mu minsi ya nyuma murabona mutegerezwa kuguma kuri ibyo nico gishinga nae cyacu ikibanza cyacu muri Kristo ikibanza cyacu ico turi tuzi yuko dutegerezwa kugumana ijambo ryose n'ivyagezwe byiwe hahirwa bitondera ivyagezwe kuko aribo batinjira mwijuru murabona kandi mugiye tubimenye ibyo ntaco bivuze iyo umuntu yo bavuze twagumanye ivyagezwe twabonye muri bibiliya kw'Imana yatugize yatugiye gukora no kuvyitondera n'urukundo hamwe no akubaha umuremyi yanditse bibiliya ya tuvuge turavuga tuti yanditswe n'umuntu umuntu wa kera yasuniswe na mwemu yera yayanditse murabona murabona Imana yarayanditse iciye mu muntu nka kuryo umuhanuzi avuga ijambo rya si ijambo ry'umuhanuzi ni ijambo ry'Imana murabona biciye mu muhanuzi cyo gituma ritegerezwa kuza kugira rirengane nimba byukura rukuri rero turabona uyu muntu mwiza kandi mwibuke yo nta bibiliya yarafise yo gusoma urya munsoya yagiye gusa no guhumekegwa yari umuhanuzi ijambo ry'Imana ryazako yarafise uguhumekegwa gusa kubera yarazi ikibanza ciwe ko yari umuhanuzi w'Imana rero ikintu cyose cyonyine yategerezwa kuba cyari uko guhumekegwa ngo kimu mashure kandi yamenye ko ibyo yavuze byari gushika kuko yabivuze munsi y'ugusigwa ibyo nivyo ishengero namba uri mu rutonde rushizwe mu rutonde vyonyene ibikogwa byayo by'ubwenge by'umuntu biteguye rikeneye rero inkomezi zonyene iri joro nitwategura ibikogwa by'ubwenge bw'umuntu mitima yacu tuyitunganye ibintu dushobora gukora tukurikira ijambo ryose atumukurikire mu mubatizo tumukurikire mu rutonde rwose yatubwiye gukora dutegure ibikogwa by'ubwenge imuntu byose hanyuma duhagarare hariya rero twitegurire inkomezi zo ziko zitangura kandi Imana yonyene niyishobora gukora ibyo kandi nukwinjiza mu mutima wawe uko kwizera kuvuga kuti ubu nakize hanyuma rero uko byoba bimeze ko natandukaniro rihari wakize ibyo ari byo byose uko nukwizera ukira kubwo kwizera yari afise umuhora wo kuvugana n'Imana yaronse mu guhumekegwa yari afise uburyo bwo kuva mu nzira no kureka Imana yinjire kandi yari azi ko yatsindanishirijwe yari ingabire yaba atari ya Yobu ariko y'abantu uko ni ko ingabire z'Imana zimene nizo gukorera ihanga ry'Imana umuntu wese ntiyagenwe kuba umuhanuzi muri mwese ntimuri ntimwagenwe kuba amusengera abagwaye mwese ntimwagenwe kuba abone n'ibindi ariko n'umuhora Imana yabugururiye kandi ni nk'ivyo twabonye igitondo mucigwa ko ya umuntu wese ntiyategerezwa kwinjira mu rawo wundi muntu naho yoba yahumekewe gutuko vyoba biboneka vyiza gute nibangahe bari mu gikorane muri iki gitondo reka tura ibiganza byanyu murabona nimushobora Dawidi yari hari yahumekewe uko yashobora abantu bose kubavutse induru kandi bahimbaza Imana ku mpundu yaboneka neza na neza nk'ivyanditswe ariko yari umuntu atari we kurya guhumekegwa kwategerezwa kuza kuri Natani atari Dawidi murabona nta nuko yigeze abaza Natani mbega murabona ivyashitse murabona dufize Imana yavuze ko itazogira icikora itabanje kwibira akabanga baya basabye bayo aribo bavugishwa nayo kandi Yobu yari umuhanuzi ico giherera ikintu cyonyene Imana yakoreye Yobu yamuhaye iminsi yose ubwenge ni bw'ijambo ryayo no guhumekegwa ntiyashobora kuronka guhumekegwa ariko yari azi ko ibikorwa vyiwe byose by'ubwenge bw'umuntu yari yaratanze ko byokoswa yari yakoze ikintu cyose yari azi gukora kwari ciza ariko ntiyashobora kuronka ijambo rivuye ku Mana ariko umuhanuzi ntiyashobora kumunyiganyiza ngibyo rero niko bimera igihe bamusengeye ntutegerezwa kwiruka usubire mu murongo canke ngo ureke uwundi muntu agusengere igihuzi ko wakoze neza na neza icyo Imana yakubwiye gukora murabona rero rindira rya muhora w'uguhumekegwa ukugururiregwe rero ubu nakize igihe byinjiramo hari igihe biba biheze yo ntukeneye imirongo y'amasengeye nta kindi kintu biba biheze wabihishuriwe murabona neza ni nka kwa muhanuzi mu gihe cy'uku aza ku mwami Yesu tubona ko yabihishuriwe uri uwo mutama yitonda ko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana rero yizeye ibyo kandi yarabirindiri akandi abantu bibaza ko yasaze ko uwo mutama yataye umutwe ariko yaguma vyize nta kintu na kimwe cashobora kumunyiganyiza kubimukura ko yarazi ko Imana yabimuhishuriye kuko bire yavuze ati yabihishuriwe na mpemu yera Simiyoni yinjiye mu rusengero ruwo mwanya yegereye maze ashima Imana yavuze ati databuja none urasezi yo musavyi wawe amahoro giye afata umwana akamukikira amaso yanje abonye agakiza kawe murabona yamenye ko yaragiye ku ribona naho yabonye abana benshi muri busi yarazi ku Imana yamuhishuriye ko agiye kubona Kristo imbere yuko apfa Simeyoni yarabizera ibyo rero mu gihushi uhishuri yuko ari wewe ubwawe waronze isezerano ry'Imana uguhu mekerwa mwebwe muri aba Kristo yarabafashe ntimunakeneye umurongo wo gusengerwa ikintu cyonyine mukeneye n'umutima wugurutse igihe ibikorwa by'ubwenge bw'abantu biteguye maze mukareka guhumekerwa kukinjira hanyuma rero nta kintu na kimwe gishobora kuguhindura ibyiyumviro byanyu mwarakuronze inyuma y'ibyo ntacyo bizoba marira ubu murabe yo yakeneye umuhora wo guhomekegwa hariya yari yawuguruye yarafise umuhora wo kuganira n'Imana mu guhomekegwa kwa yarafise uburyo bwo kujubwiwe inyuma no kureka ijambo ry'Imana ngo ryinjire murabe ukuntu baza kumugisha inama kuva mu buseruko no mu burengero abantu baza kumuraba kuko bare bazi ico yo yavuga kwa rukuri bari bazi ko urya muntu avuga ukuri kubera ico yavugishwa nico cashika kandi rero abantu bava mu buraruko no mu buseruko yavuga ko agiye mu masoko abaganwa bakiri batoya bava mu buseruko bamwunamira kugira ngo bumve ijambo ryo kwirurwa ripfuye kuri we gusa ubwenge bwiwe buhambaye kandi bukome kuko bari bazi ko uwo muntu yari inyankamugayo ntiyashaka kwishira hejuru ntiyarondera inyungu yiwe bwite guhohotera abantu yari umuhanuzi w'umwitigirwa gusa imbere y'Imana kandi bamugirira icyizere n'abantu bose baza bavuye mu seruko no mu burengero kuvugana nawe umwanya mutoye arapfugwa ngaha muri bibiri ariko barabona yarabuze uko guhumekirwa kubabwira ico ibi byose byari byerekeye Imana yareretse birabashika ntiyamubimubwira hanyuma umunsi umwe tubona yuko yari ibyo cyo nico giha abantu bose mu gihe ushoboye kubafasha ni byiza ariko mu gihe badashaka ko musenyera ku mugozi umwe nihingorane zitangura ariko we wenyine yarati yuko ari mukuri ugusu ni kwa kukwizera kwiwe ko kumva ijambo ry'Imana rivugana nawe yarazi yuko kwarukuri ego mukenzi yarajwi ry'Imana nta muntu yashobora kumuhenda kuri iryo kuko yararizi ariko igihe cyose uguhijuri gw'ikintu kina nkumbure kinyuranye n'ivyo abantu biyumvira rero ndiko ndavuga ibijanye n'abahanuzi ariko ari Imana ihishuye ikintu kina kivyo namba harigeze kuba ibanga riva ku Mana kugira ngo rimenyeshwe abantu ntirizo kwigerarizana na mu seminari ntirizo kwigerarizana na mugwe wabantu ntibyigeze rizokwama ryamye kandi rizokwama rizana na kumuntu umwe mu giti umuhanuzi Amose 3:7 uhoraho ntaja tokora atabwo banje guhishurira biciye mu bahanuzi biwe kandi rero Yobu yarafise ikintu kigenda neza ariko ntiyashobora guhemekerwa kandi byamutera ikiba kandi ko iyo ushitse mu bihe nk'ibyo niho umwansi yinjira muri buri mugenzi wese hafu fisi kandi batanguye kumwigagiriza yobu tebitegerezwa kwa byari bibitaba baje kuri we kumenya yuko abagenzi be bamwagiriza satani rero akaja kwifatanya n'umwansi aho niho satani yinjira mumbe maze nzotuma akuvuma byawe nzotuma yihakana ubutumwa bwiwe nzotuma akuvuma nzotuma asubira inyuma avuga ati byose byari binyoma hanyuma yamugeragereshe ibintu byose byashoboka gushika ku muntu ahambaye n'abagenzi yahora afise ariko yobu yahagaze neza yuko yarazi yuko yari yarumvise ijwi ry'Imana ewe mana fashe ijoe mwijoro kugira ngo nshikira ya mababa y'inuma numvise ijwi ry'Imana rivuga ikintu kimwe kandi bigiye kuzoshika uko bizoshika nka kurya nyene bijya bintu bindi byashitse rero Yobu yarazi yuko bizoshika kandi yarazi yuko Imana yari yarabimubwiye yuko yari umugororotsi ariko bamugize umunyabyaha kubw'ibyo rero yarindiriye guhumekegwa Satani yinjira mu bantu bose kandi bazi ruhande abitsabiwe nkuko bigita kandi bamwagiriza ariko ntivyamuganyiganyije na gatoya ariko igihe ijambo ry'Imana ryagaragajwe kuri we yari yumvise iby'Imana mu kuvyumvisha ugutwa ariko umunsi umwe yicaye ageze habi ha kandi mu gihe yari yicaye ngaha n'abantu bose bamwagiriza mbere n'umugore we amabwira yuko yihenda yari kwari yagaze ibihute vyiwe maze Eliho araza aramukankamira avuga yuko yikunda kubijanye n'ukuntu yagiriza Imana n'ibindi. Hanyuma rero ico gihe niho uguhumekerwa kwa Mujeko nihimira vyo yatanguye kuravya imituragara itangura guturagara niho uguhumekerwa kwashitse kumuhanuzi maze arahaguruka kandi yavuze ati ndatsi yuko umucunguzi wanje ariho kandi ko kwihereza zohagarara kwisi ruko bagwanje ni rwamara kubura nzobona Imana fitse umubiri nzoyibonera ubwanje. Yabonye yari yamya avuga kubiti kubuzima bw'ibimera ingene bipfa bikongera bikabaho amazi arabigarukana akamoto kamazi iyo vyumvise amazi y'amazi aduze mu giti canke ikintu kinakabizana urubuto rwagiye mwipfu. Yavuze atari ku muntu araryama agapfa mbere impemu ziwe zirahera abana biwe abarabahabwa icubahiro ntabimenyewe ico mukambije ayikuzimu yo 14 gushikaho uburake bwawe buzoshirira. Yavuze atari ku muntu niyapfa mbega azosubira kubaho no kwihanganiye iminsi y'intambara yanje yose nkarorera igihe canje ko kuco kurekugwa wampamagaye nkakwitaba yamara none uharuri ntambuko zanje yo 13 nibindi byo byose byarabize yabanye yuko igiti kiba hari ku muntu nigiki camu eshikiri gihe apfuye niye wasubira kubaho. Rero Imana yari kwiramwereka uyu mucunguzi yashaka kuraba yuko hariho umuntu yoshobora kumuvugisha yari yarasezeranye abantu benshi cyane ariko mbega none hari umuntu yoshobora kumuvugisha mbega hoshobora kuba umuntu ashikira ikiganza ciwe kuri Yobu canke hagati y'umuntu w'umunyavyana Imana yera ngo agire ikintu kibahuza mbega yoshobora kujiwe ngo adodore mbega yo kugururugi akavugana nawe akanya gato ariko rero igihugu humekerwa kwamanuka mu mutima we aho rero yashobora kubona Imana imiravyira ravyimituragarira turagara kandi bibaye yarahu hagurutse maze avuga ati ariko je ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho umucunguzi wanje kandi kwihereza zohagarara kwitse murabona yari yatanguye kubona inyishu y'Imana mu kwizera kwe. Rero twibaza namba twoshobora kubona Imana mbega hari uburyo twoyibona rero kugerageza Yobu nibwo buryo bwonye n'Imana yari ifize yavuze iti nari narumvishije ibya ugutwi ariko noneho ndakwiboneye ariko noneho ndakwiboneye n'amaso yanjye iyerekwa ry'ibitaboneka ryari ryagaragaye yabonye ibigicu kigenda genda yumvise kuravya kwimirabyo canke yarayibonye kandi yabonye guturagara akumuturagaro nkumbure akumunsi ukeye kandi yabonye ko Imana yari muri ico gicu no muri iyo miravyo yashobora kubona Imana n'amato yiwasanzwe murabona kuko ibitabonwa byagizwe ibibono iyerekwa ryari ryareretswe abandi ryare mejwi ico gi akumugaragaro akujisho risanzwe nakurya nyene kukwizera n'ibikorwa nkuko twabivuze ijoro riheza Aburahamata bari bibiliya bajya afise no yarafise gusoma ariko yari umuhanuzi yerekwa ryewe n'ukwizera kwiwe kandi byaboneka nk'ibitari byo kubandi nko kwiyumvirije nko kwiyumvirije kwiyumvira ko yo kwiyumvira yuko bari bagiye kuronka umwana ariko baronse uwo mwana kukwiyerekwa ryiwe ry'uwo mwana ariryo ryavu agako ngiye kumuronka ngiye kumuronka ariko igihe umwana yavuka rera abandi bana bashobora kubonesha n'amaso ivyo yababonye mwiyerekwa kandi iyo ukoze wisunze ibyo wizeye mu mutima wawe rera abantu bomenya Imana bakamenya biriko biragushikira bijanye n'uko ukora uko niko ubonesha Imana n'amaso ariko kuriwe nivyo yarakoze byiza ivyo yari yakoreye abandi byose yarakeneye umuntu amuvugisha hageze ku mwana avuka Isa kuguhumekerwa kwari kwa murongo kuri ibi bikwagaragajwe iyerekwa ryiwe ku buryo abantu bashobora kubona yuko ivyo byari byareretswe ko kwari kuri nyene. Ubu rimwe na rimwe izo nkomezi zikomeye zo kwizera nziza neza mu gihe cy'ingorane mu bisanzwe ingorane zitwinjiza muri ibi zari ingorane zinjiye muri ibi yemwe yari iherezo ry'ubuzima bwiwe abana biwe bari bapfuye ingamiya ziwe kandi ibintu byiwe byose byari byatikiye kandi ubuzima bwiwe bwose bwari bwuzuye ibihute kuva ku mutwe gushika ku bworo bw'ikirenge zari ngorane za mudu nereza bwiwe niho yafatiwe no guhumekegwa. Yo mwabagabo n'abagore mwe iri coro uyu muba mushobora kubaba hirya no hino hanyuma mukabona ingene turi hafi yo kugaruka ku mwami. Mwebwe mwashize kure umubatizo wa mwemuyera nkumbure mwishimikije umushishimuko kandi iki kintu kinaka cyakoze Satani ashobora kwigana kandi ntimushobora kuronka mwe mukuri muri mwebwe azobatuma azobashikana ku byasezeranywe n'Imana. Mbega bishoboka gute ku muntu avuga ko afise mpemu yerahakana ijambo ryiwe ryiri ibi bibiri avuga ko atari byo nimushobora kubikora ntibiraba ingene uruwidi n'amashengera ngahe wifatanije na y'ibitabo bingahe izina ryawe ryanditswe mwanambu wo mpemu yera w'inkomoko atari muri wewe uwo ni ijambo ryagaragaje uzobona ubu butumwa bw'igihe kuko ni mpemu yera bikora ariko ategerezwa kuba ikintu gicana ibyo kugira mufatwe no guhumekegwa kandi namba namba umenya ma ijumwe bw'imwivu kandi nta rubuta aho rwo kuyakira mbega igishobora kwama gute nta na kimwe gihari cyo kwama ibyo yuko abatoranijwe n'Imana bonya nabibo bazobibana abatoranijwe n'Imana barabibonye mu gihe cyano wa mu gihe cya Mose mu gihe cya Yesu mu gihe cy'intumwa mu gihe cya Rite mu gihe cya Wesley mu gihe cy'abapentekote kuko kwa rubuto rwari ku isi gihe uko guhumeke kwa kwasukwa ubu mu gihe uko guhumeke kwa kwasuswe no agukoraniriza umugeni hamwe ni abatoranijwe bonye ne bazobona bazobibona. Yesu yavuze ati ndagushima data kuko wahishije ibyo bintu abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abana batoya bashaka kwiga rero guhumekegwa gutegerezwa kubikora ubu igihe yafatwa no guhumekegwa aho byari bikwiye yari afise rero ubu tubona ko hazi igihe cizo ngorana igihe rero umuntu aba asugerejwe kandi raba hirya no hino uyu munsi raba ubuzima tubaye mbega ntitubayeho muri Sodomu na Gomora bigezweho mbega isi riharya ubugira kandi ibyo ryayari isi y'abanyamahanga yatikijwe rero n'umuriro. Yesu ntiyavuze ati muwera ruka igice cy'17 imirongo ya 28:29-30 ko nk'uko muravyo nk'uko byari mu minsi ya Sodomu niko bizoba bimeze mu minsi y'ukuza k'umwana w'umuntu. Igihe umwana w'umuntu azoba yahishuwe mbega niki uguhishurwa nibanga rimenyekanye uguhishura no guhishura cyangwa ibanga rimenyekanye. Ubu ibintu byari byaranyegejwe mu bihe byose by'ishengero n'ubu bihishuwe bimenyekanye. Ubu turashobora kuvuga ibyo kandi nimba Imana itabyemeje sibyo. Murabo ni Imana ntikeneye umuntu n'umwe wo gusigura ijambo ryayo. We n'umusiguzi waryo bwite yavuze iti inkumi zosama inda kandi yarayisamye. Yavuze iti ntihabeho umuco kandi ubaho kandi ntitubaye mu gihe cya Luteri igihe cya Wesley cyangwa igihe cya Pentekote igihe cya Pentekote cyari cyo guhishumbusha ingabire gusa zagarutse mu ishengero ariko tubayeho mu gihe cyo kugororoka tubayeho mu gihe cyo guhamagarira umugeni gusohoka kandi nk'uko byari biri bigoye ko abakatolika babona iryo Luteri kandi abaruteri babona bo kwa Wesley gaba Pentekote abo kwa Wesley ngo babone igihe cy'abapene niko bigoye kwa Pentekote ko babone iki gihe byame bibuko kuko byasutswe kuri ubuto rwatoranijwe kandi ubwo rwonyine ibyo nibyo bibiri yagigisha ntibashobora kubibona. Yesu yaranaba sengeye yavuze ati bari impumyi ntibabimenye. Ibyahishuriwe Yohana muri iki gihe cy'ishengero rya Laodikiya igihe yahishigwa hanze y'ishengero ko bari gusa aboro abatindi impumyi kandi ntabyo bazi. Ibyo byagarutse ubugira kandi ntibashobora kubibona ntibashobora kubitahura badwibiye rwose mu migenzo ariko mwibuka ijambo ry'Imana ryasezeranywe n'akanwa ka Yesu Kristo. Imana nyene yavuze ukurebwa akukabaho yari umwe yavuga ko aya majambo imbere y'itanguriro ry'isi ati kandi habeho hanyuma habaho kuko yavuze ati yari mwisi kandi si ntiyaremwe nawe kandi si ntiyamumenye ariko abamu menye bose yabaha ububasha bwo gucika abana b'Imana umuremyi nyene ubwiwe igihe igihe yatsura Zaro mu bapfuye yavuze ati ntimutangazwe n'icyo kuko igihe kijya kuza aha bari mumva bose bazokumva ijwi ry'umwana w'umuntu bakazivamo. Iyo mana nyene yavuze iti ntihabeho umuco iti ijwi ry'umwana w'umuntu rizokangura abo bari mu mva bitegerezwa gushika mu gihe cyavyo. Yavuze ati nihabeho umugabo n'umugore nibindi kandi ibyo byose imyaka n'imyaka amajana imbere y'uko bishika. Uguhumekerwa kwafashe umuhanuzi Yesaya yavuze ati kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu azokwitwa umujyanama umukama w'amahoro Imana y'ubushobozi Data wa twese imyaka irahera amezi imyaka imyaka amayinga imyaka yaratambutse imyaka amajana yaratambutse haheze imyaka amajana umunani Imanueli yabyawe ni nkumi kuki nukubera byavuzwe n'akanwa k'umuhanuzi w'Imana yasizwe urubutwo rwarasohotse. Murabona kandi kijya gihe gihamba ati muzorondera munsaba iyerekwa canke ikimenyetso. Yavuze ati nsoba ikimenyetso ikimenyetso gihoraho inkumi izosamba indi kimenyetso gihoraho. Rero tubona ko muri aya masaha y'uruhagarara arico gihe mu bisanzwe mpemu w'Imana akora yaretse abana b'abaheburayo binjira mu itanure ryakumurira imbere yigera anyiganyiza ikiganza ariko igihakoze arakora. Rero tubona ngaha ko muri Luka igice cya 17 n'umurongo wa 30 ko yavuze ati mu minsi yanyu k'umwana w'umuntu yo kwihishura ubwiwe nk'uko yakoze neza imbere ya Sodomu na Gomora kandi biriya bihe nyene byabayeho bimwe. Yavuze ku byerekeye Mose ibyerekeye kandi ndabasabye ikigongwe si byerekeye Mose ariko ibyerekeye Nowa ukuntu abantu barya banywa n'ibindi barongura kandi bashingira. Rero yaragarutse yavuze ati rero nk'uko byari bimeze mu minsi ya Loti niko bizoba bimeze mu gihe cy'umukuza k'umwana w'umuntu ahazohishurirwa. Ubu ubu nimwitegereze umwana w'umuntu yahishuwe umugwi wa Aburahamu nk'umuntu umuhanuzi mu ishusho y'umuntu w'umubiri w'umuntu umuntu asanzwe afise imikungu kuko muzuziwe kandi Aburahamu yamwise Elohim. Rero Yesu yasezeranye ngaha ko mu minsi ya nyuma umwana w'umuntu azohishurwa ubugira kandi akuri burya bwoko bw'umugwi urubuto cami rwa Aburahamu neza imbere y'uko umuriro utibuka mwibuka ishengero ntigigeze na rimwe ryakira ikindi cyabona. Aburahamu nabo nawe bakiriye umuhungu yasezeranywe bari barindiriye yashyizwe kuri nyuma y'ibyo kandi ishengero ririndiriye umuhungu yasezeranywe azota neza na neza iminsi y'inyuma y'ibango ryiwe azohishurwa kuva mu majuru. Ubu turabibona biri ku mugaragaro neza bitegerezwa kuba. Rero ikintu cyonyine gitegerezwa kuba ni ikintu ekinaka gitera kidaha kidihagira ecinjira mu muntu Imana igaragaza kandi ibwira kandi imwereka ko ica ari ikintu gitegerezwa gucika kandi ibyo mugiye ku uko Mose yakoze ntiyashaka kubohora abo bantu ariko Imana yavuganye nawe mu gisaka cyako muriro ntiyashaka kugenda ariko yategerezwa kugenda. Mose yari yaramwumvise ko yari Yehova hamba ariko icyo gihe yashobora kumubona yari mu ishusho y'inkingi y'umuriro yaramwumvise ko ariko ubu ndakubonye yabonye imbwa iki ijambo ryiwe rigaragajwe. Imana yabwiye Aburahamu ko kwihanga ryiwe ryogerera mu gihugu cy'amahanga imyaka amajana nariko ko rizoba izobikuza ukuboko kw'inkomezi kandi murabe iki gisaka cya kumuriro cyatanze ukugaragara ko cyo umuhanuzi Aburahamu yari yavutse ko cyoshitse. Mose yavuze ati nari narabyumvise ariko ubu ndabyiboneye. Rero twarumvise ko mu minsi ya nyuma ko umwana w'umuntu azoza hagati mu ihanga ryiwe kandi azokwihishura ubwiye kwihanga ryiwe mu buryo bumwe yakoze ku neza imbere yo kurimbugwa kwa Sodoma. Umwana w'umuntu yakoze iki yari azama banga yari mu mitima wa Sara vyonge yatanze isezerano kuri Aburahamu. Aburahamu yari yarumvise ijwi ry'Imana ashobora kuba yaramubonye mu buryo bwinshi butandukanye sinzi ukuntu yavugana nawe biciye mu ndoto canke biciye mu buvugishwa. Ari kwicho gihe yaramubonye nari narakumvise ubu ndakubonye akandi shengero ryari ryarumvise iby'Imana bari barasomye ivyiwe nivyo yakoze n'amasezerano yatanze ari kubutura mubona n'amaso yacho ko kimwe nkuko yobu yakoze nari narumvise ivyawe ari kubu ndakubonye mana we mbega ubudasa Mose muri kurya kumererwa nabi yarasemereye kandi tubona kumukuvayo igice cya 15 umurongo wa 13 gucika ku murongo wa 16 ko Mose muri rurya ruhagarara ruhambaye hari ari kumwe n'abana babisiraye uguhumekegwa kwaramufashe maze avuga ivyo yategerejwe kuvuga atazi ko yobivuze murabona mushikame maze mu abona gakiza kimana imana ntiyari bwigere ivugana nawe murabona guhomekegwa kwaramufashe bavuga bati ni kuki watuzaniye nga twotegerejwe ko batwarapfiriye muri Egiputa mbega no kubera iki atamba zari ziri hariya watuzanye nga none utureke dupfe twoshobora kuba tuba mu mahoro nkabaje imbere yo uko dupfa ariko watuzanye ngaha Mose umuhanuzi yamenye ko yarafise uburenganzira bwo kwegera Imana yari yahumekewe niho yavuze ati mucereze namwe murabona gakiza k'Imana kuko abanyegiputa mubona umunsi mutazosubira kubabona ukundi yamenye gute ko byari kuba yamenye gute yamenye ico yavuze ariko igihe agiheza kuvuga iby'Imana yamubwiye kugira niyo gira ico kintaramubwira ati Mose nturindire tori inkoni yawe ufise mukoboko kwa hanyuma yiramvure hejuru y'ikiga hanyuma ubwira abana b'Abisirayeli bagende amen akujya guhumekegwa uko niko gukora ko namba wewe urwaye uko niko kugukora ko namba ubabajwe wahishuriwe ikintu kinaka kandi urabona yuko byahishuwe uravuga uti ndakize ni imani kubwira icyo utegerezwa gukora iti hagarara hanyuma utangure kugenda agenda amen niho byose bihera ushobora kugira icyo kintu uko uko niko imani ikora niho uboni imana yigaragaza muri wewe imana niyo yamubwiye kwangwa akora icyo kintu rero bose baraho baraho isirayeli bose baraho abonye ugusigwa kwa koze kuri Mose babonye imana n'amaso yabo bwabo atandukanye ayo mazamwe aja ku ruhanda yandi aja kuruni iyo nkingi y'umuriyo nyanya nayo irabarongora ubwo nyene barajabuka bajabuka ikiyaga yumvise inkuru z'Imana hanyuma babona imana Yosuwe yari mu gihe kigoye igihe igisoda canesheje cyane caneshejwe cyane kandi zuba ryari ko rirarenga Yosuwe yari umuhanuzi nawe yamenye yuko abo basoda bari ko akaryo ko kuja hamwe ubugira kandi no kuja kurwana nawe yaca acatakaza abantu benshi kubwivye igihe uwo mwanya ugoya ikintu kinaka cyategerezwa gukogwa cyari ikintu kimwe gusa namba yari kugira babandanye biruka yari kuba honya byukuri umwe wese muri bo cyane ariko nta mucu kwiye wariho ngo agikore kubwivyo Yosuwe arahagarara duza amaboko yiwe avuga ati wazuba we hagarara mwana we ukezi hagarara hejuru y'umwonga wa Yeroni gushika mpejejiye ntambara hanyuma izuba rirahagarara bumvise Yosuwe avuga niho babona Imana n'amaso yaba ubwabo mu bikorwa uko n'ukuri urabona atagukekeranya cyari ikintu cy'insiga bwenge ikintu gisa n'ikidashoboka ariko cyari ukuri ariko izuba rirahagarara niko bibiri yivuga sinzi uko mwebwe abantu mubyiyumvira mwebwe mwiyumvira yuko isi izunguruka rero ariko ntibiraba izuba rirahagarara birashoboka ko Yosuwe atigeze agerageza gutahura ukuntu yaragiye kubikora ukuntu Imana yari igiye kubikora ikintu cyonyine yavuze wazuba we hagarara yarabivuze umbure atazi ibyo yari kwaravuga kuko n'Imana yari yabimubwiye hanyuma arabikora nico cyatumye nyene mu ariko 11 2023 niwabwira umusozi uti shinguka utabwe mu kiyaga ntubikekeranye mu mutima wawe kukizera mu mutima wawe ibyo wasabye uzobibona bizoba kuno ariko ntushobora guhagarara harya hanyuma ngo wiyumvire mu bwenge bwawe hanyuma ngo uvuge utegerezwa guhumekegwa kugira ngo bivuge amen mumba bariye kuvuga bari kurya munzi nicaye hariya mu ishamba kandi Imana niyo mucama zawanje kandi nari gushobora kugwa ngapfa mu gihe ubuzima bwanje bwose hirya cari cambere ikinyengejwe nicaye hariya muri ico gitondo mu ishamba hariya ndiyumvira kuri byo niho ijwi ryavugana nanje wavuga ati kicanditswe ni nk'ibindi byanditswe byose nicukuri Niho niyumviriye ntebwe byari gushoboka gute kandi yavuze ati navuze ni yavuze ati semerera kandi bica bikoreka ntugakekeranye kandi nari ko ndavugana n'umuntu aho mwishamba nta nkezi zariyo nari mazi mizi tatu ndi ngaho nta nkezi zariyo kandi na mwishamba n'imisukomora inkezi ntizariho umuntu wese ahiga inkezi arazi ko zitaba mu misukomora kandi nari nica yaho n'umuyaguhuta cyane nk'isazi nezo mu gitondo kandi nari nkiriko ndiyumvira kandi ijwi ryavuganye nanjye riti uri kurahiga kandi urakeneye inkezi nk'uko Aburahamu yari akeneye imfizi nta nariyumviriye n'igihe cyose uryamye ukuri ryamye ari ukuri ariko ibyumvikana nk'ibitwengeje naciye mpagurukaho nari nicaye ndaba hirya no hino ari hehe uwo muntu yari kwavugana nanjye nta na kinumwe umuyaga wonye nuhuta cyane kandi nariyumviriye noba nari nasinziriye hamwe nkabirotoya sinari nsinzire nari nicaye negamiye igiti nitegereza nari kuba ndi gutora mwene data wudu hamwe na mwene data so tumane ari mukanya gato nk'isaha zine zo mu gitoro abaririmbyi bose bariko barakorera hariya bimburira ibigori byabo narasubiye kuryumva kandi rivuga uri kuhagandi kweneye igikoko ukeneye bingahe kandi nariyumviriye nti rero sinshaka kurenga ngiye gusaba gusaba itatu inkezi zitatu ndaca zikiri ntoye inkezi zitatu zitukura nizo nshaka yo vuze ati rero bivuge kandi navuze ni nkeneye ngiye kuronka inkezi zibiri ntoya zitatu zitukura yavuze ati ziza za zizananye ziza zizananye emwe nariyumviriye nti nagiye kure hano hariho ikintu kiriko kiramvugisha neza na neza nk'ukuntu munyumva niko ndavuga kandi Imana yo mwijuru hamwe n'iyi Bibiliya ku mutima wanje irabira arazi kwa rukuri kandi we kandi navuze ntemwe ntoya ahantu hantwengeje ishamirishaje ryari rinini hariya ngo akumetereza itataho inkoho yanje yarasiye navuze nti yamperitse uwo bari neza hariya kandi yari hariya nari toso y'amaso yanjye hanyuma ndaba inyuma nahindukije umutwe hanyuma ndiyumvira nti sise nshaka kuraba iyerekwa kubw'ibyo narabye hose ubugira kandi jembo na aho inkezi yicaye nshirako urusoro ku nkoho yanjye ndatumbereza kandi ndashobora kubona ijisho ryo ryirabura inkezi ntoya itukura nariyumviriye nti ndadada nkumbure ndasinziriye ndajya kwikangura mu kanya gatoya murabona ndiko ndaroti bijyanye n'ibira naratumbereje ndagema ya nkezi nayo irakoroka ivuye ku ishami nariyumviriye nti emwe ntabyo nzi nariyumviriye nti rero mbega nje hariya kuri yirondera niho nagenda hariya nsanga himbi irambaraye narayiteruye kandi yari kwiravirirana iyerekwa ntiriva amaraso murabizi rero narayiteruye kandi yari inkezi nca ndi nciki inkoko nkokora umubiri wose kandi nararabye hose mvuga nti Mana wari we navuze ntiwakoze kubwibingira ndabe hanze hanyuma yavuze ati ariko wavuze mbegura kekeranye ibyo wavuze wavuze kuronka zitatu none iyikurikira ija kuva he narabyumvire emwe namba ndiko ndarota ngiye kubandanya kuri ibyo navuze nariko igihimba cy'igiti cyavuzwe cyuzuye ibyatsi by'ubumara ntiworonka inkezi namba muri ibyo rero navuze nti iyikurikira ija kuzanana muri ibi byatsi by'ubumara kandi hariya hicaye inkezi ntoya itukura iri kwirandaba neza nshashira inkoho yanje hasi hanyuma nca ndosora amaso yanje ndahindukira ubugira kandi ndiyumvira ntigo nicaye ihindukiza umutwe wayo ku ruhande nayirashe hanyuma nca subira muhira ariko yavuze ati wavuze zitatu mbega urakekeranye ibyo wavuze navuze oya mwami sinkekeranye ibyo navuze kubera ko wewe ubishitsa iki ni cyanditswe kimwe kintera amadidane siyo mvuze ariko iyo uvuze siyo Yesu avuze ariko wewe ni nyene ubivuze kandi niyumviriye nti hari ukungene ninjiye muri rurya rwego kandi ndazi ko we ari ngaha kubera ko ndi hafi yo guta ubwenge niyumviriye ndaja kugira uko nshoboye kugira ngo bije kuba ubuhumve by'ukuri navuze nti ahaja kuba inkezi ija kumanuka ivuye kuri urya musozi ize neza na neza muri iyi nzira kandi itumbereye hafi yanje cyane hanyuma igende yicare kuri ririya shami hanyuma irabe hasi yitegereze uriya muririmbyi murimwe ngiye imanutse umusozi igiye kwicara yitegereze urya murimyi hanyuma ca ndayirasa satani arambarira ati urabizi icyo zuzuye ishamba ryose ubu niho nicara ngaho kugera isazi itandatu kandi nta kindi kintu kigize kihabaho byerekana yuko igihe Imana we n'umuremyi by'ukuri w'ijuru n'isi nimwumvirize Jefferson Vire ubu hariho umuryango witwa White mwene data wudu twagiyeyo kuraba bakora ubu vinyu wo gusangira mu ishengero Edite muto ya Elica harya mu cumba umukobwa mutoya yajya umugaye yararwaye ubuzima bwiwe bwose ganire nkuko twamatwari twasabye imana ngwe mukize mushiki we w'umupfakazi umugabo wiwe yari yarishwe izina ryiwe yari hati umugore wiwe yitonda mugiye mwene data banks nanje twaje hanze gufata agakwavu bari bateguye umukate munini usize icama abita serise hanyuma baca baranyicari kanda fungura twari twicaye ku meza twese twariko twavuga ibi byabaye heze iminsi mike y'imbere kandi mugiye twicaye ku meza tuvuga kubijanye nibibuno nyene navuze ni mbega n'igikicoba carabaye ncavuga nti mwene data white urumutama warahize inkezi butima abgawe bwose mwene data sherbi urumuhinga mu ruhigirwa inkezi mwene data nawe nuko najewe zinazihize kuva ndi umwana mwarigeze mubona inkezi mu ishamba ry'imi esisuko muri rimwe nzige oya mushinga naye navuze nti ntandizariyo hariya namba navuze nti ico nzi ni kimwe nuko imana yari imwe imana imwe igihe Aburahamu yashatse imfizi y'intama yari Yehova yiri yarashobora kuyiha wenyine yavuze ndizera ko ari ikintu kimwe hama umutamakazi mutoye hati yari yicaye hari inyuma avuga ati mwene data Branham ico nta kindi atari ukuri navuze nticiza igihe yavuga ibyo mwe mugera yaciye muri iyo nzira kandi umwe wese muri bo yaravyumvise nahagaritswe nahagaritse ncavuga nti mushikanje hayi uko ni kuharahigize wavuze ijambo rya nyaryo ka nka kurya ko mugore we say no for you nike yavuze mwe mugerembye ubu kana mbiye ngo ndaguha ico mutima wawe wifuze navuze nti rero namba ndi umukozi w'Imana namba ivyari byo biraja kuba ni naba ntari umukozi w'Imana rero ndi umubeshi kandi ntibija kuba nzoba ncintashitsa ijambo navuze nti rero gerageza hanyu mubone ko ari mwe muyera canka atariwe yavuze ati mwene data Branham umuntu wese yari kwararira yavuze ati no sabiki navuze nti urafise umushikawe wikimuga yicaye harya nari mfise amadorare 20 mumufuko yo kumu yari yashize mu mashikano uwo mugore yashikana umu ashahara wa madorara 200 ku mwaka kuri uyo mukecuru mutoye ashaje wo muri imyaka 10 we nabahungu biwe babiri abahungu biwe bigeze kuba abarikize mu minsi y'ishure murazi kandi bacokora nyina wabo w'imyaka 50-60 kandi yo bari bahagaze ngaho batwenga ivyo nariko ndavuga hama navuze nti urafise so na nyoko bicaye harya arabatama nta mahera uraronka saba mahera hanyuma ubone namba aza mu mufuko wawe subira mushikawe hanyuma urabe namba uha adahaguruka ngo atambuke narinzi ko nkayobu yuko hari ikintu umenya iyo ugikubise navuze nti ndabizi mpagaze nga imbere y'abantu hafi 10 navuze nti ibi nibitaba rero nzoba ndo muhanuzi w'ibinyoma ati nsaba iki navuze nti wewe wo gufata ingi fata ingingo sinshobora kugufata ingingo yaravye hirya no hino uwo mugore muto ubwo nyine yavuze ati mwene data Branham icyufuzo cyanjye cyo mu mutima wanje nagakiza k'abahungu banje babiri navuze nti ndaguhaye abahungu bawe mu izina rya Yesu Kristo kandi nabo bariko barikokomora batwenga bashinyagura baguye ku bibero vya nyina wabo kandi baratanze ubugingo bwabo kumana kandi bujujwe mwe mugeraho nyene kubera iki uko no kuri Imana ifise ububasha bwo kunyica imbere y'aba bantu bavuye mu gihugu cyose benshi muri mwebwe bonga hamwe muri Jeffersonville ndashobora kumva ishengero rivuga ijwi ri hejuru bati amen kubera ko bicaye hariya neza baryumviriza murabona kubera ko ari ukuri ni kuki ni mugihe Imana kubw'ubuntu bwayo bishika hanze y'ivyo ntibishobora gushika muri ako kanya gahambaye niyumviriye abagabo n'abagore nz'Imana irarengeye ukwamamazwa hose n'ibindi byose kugira ngo igihe umugore mutoye yacaha ciye bugufi byongora no kwandika izina ryiwe bwitera ayitsi byasaba kandi ico cari kintu gikomeye kuko mushikiwe yaba yapfuye kandi nyina wiwe nase bategerezwa gupfa amahera yose ariko ubugingo bw'abahungu biwe buzo horaho kandi yari saha yabo yo kubucakira kandi nk'Imana nkuvuga nti ndaguhaye abahungu bawe mu izina rya Yesu Kristo aho nyine baciye bagwa ku bibero bya nyina wabo ni bangahe hano baziye kwari ukuri murabizi murabona ni byego kubera iki uguhumekegwa rero nari narumvise ushobora kurema inkezi nari narumvise ushobora kurema imfizi y'intama ariko ubu ndavyiboneye n'amaso yanje bwite ukugaragazwa ukwerekwa biragaragaye ni byiyi Imana yasezeranyije icyo ari cyo cyose ibyo ntivyikora ni murabi yo mufise icifuzo cyo kimwe nayo suwa yari afise icifuzo ntiyigeze yiyumvira ku ngorane yarabivuze kandi yari Imana murezera ku izuba ryahagaze na jewe ndabyizeye yabikoze gute ntimurondera kubitanga ariko yarabikoze Yosuwa yara bikoze yara duzi bigizi kibiganza muri ico giye gikomeye yara afise ugushi heshigwa n'Imana kandi nivyo byashize cari ico giye mwe mu w'Imana nzima yari yabonye ko bikenewe kandi yasunike Yosuwa kubivuga iyo mana nyene yari yabonye ugushishaka kwa Abraham iyo mana nyene yari yabonye ko ari ngombwa kunyemeza iki canditswe ko ari ukuri nivyo iyo mana nyene yari yabonye ukugutoranywa kwabo bahungu kandi ni muri mwanya nyene yabigaragaje kandi yemeza ijambo ryayo uwera Mariko 14 turabona umugore yamwize yaravize icyifuzo kandi yabonye kwa keneye ko bamwoze ibirenge yarakeneye gusa uguhumeke kwa gushinsa igikogwa ubu nimumwumvirize neza imbere yuko turangiza yarakeneye gusa uguhumeke kwa gushinsa igikogwa kubera ko yari yarumvise ibyiwe yumvise yuko yababariye umugore ibicumuro byiwe umumaraya kandi yavuze ati ninde muri mwe bwatagira ica natera iburyo bwa mbere yari yarumvise byiwe ari kubu yaramubonye yahumekewe kumukorera nico kintu nyene mutegerezwa kuba reka mpe mugera kubwire yuko uri umunyabyaha reka mpe mugera abwire ati muri henda reka mpe mugera aberekeshe ibyanditswe ko kubwo ibyanditswe muri henda niki kuko azokorera gusa kumugaragara utumbereye neza kucanditswe cyose cy'Imana ntikizorengana kubusa nimwabikora ntacho bizobungura iciza kubera mpe mugera arashobora kubiba humekera ariko iyo ubukingo budatunganije Imana nkuko twabivuganye muri yindwi uko bimeze kose si byiza mwibuke abasizwe bibinyoma bazokwaduka mu bihe bya nyuma atarabigira Yesu abigira Kristo abasizwe kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ijwa byashoboka nimwitegereze yari afise ico amukorera yari yarumvise bamuvuga ubu yaramwiboneye n'amaso yiwe yari afise ibikorwa akora kandi ntacyo yari afise kugira abikore ariko yari ishize imbere kugira abikore Imana Ichi muhamazi nibitambara kugira mwoze ibirenge ubuzima bwiwe bwose yari yarumvise bavuga imana nzima ariko ubu yarayiboneye n'amaso yiwe yari azi yuko ariwe kandi yica yafatwa mu mpemu imubwira iti nguyu umuvuga butumwa yari akeneye yuko bamukorera ikintu ntacyo yari akugira mukorere ibirenge byiwe byari bicafuye ariko yari itanze imbere kugira mukorere kuko yari asunitswe no guhishurirwa ngo abikore ayo banywanye ibishengero rya sunbiye inyuma umugabo cyangwa umugore w'umunyedi ntushobora kubona icyo Yesu akeneye uyu mugoroba iyaba mwoshobora guhumekegwa ubu ni gihe cyo gukora ariko we yari amwiboneye n'amaso ye abandi bari ngaho baramukekeza ntibizere ubutumwa bwiwe mu byukuri umushitsi umwungere umushitsi umutama Simeyoni yari yamusanye kugira ngo amukekeze ntibizera yuko yari umuhanuzi rero byaboneka kuko umurwanizi yari yateguye ibyo byose kugira ngo avuge ibyo yibwiye mu mutima iyaba uyu mugabo yari umuhanuzi yari kubaza ubwoko bw'uwo mugore ariko kubirenge byiwe iyaba yari umuhanuzi murabona ntiyigeze abihishurwa na gatoya uwo yari we ntiyashobora guhumekegwa kuko ntacyo yari afise cyo tumya ahumekegwa ariko yarahumekewe amaso yiwe yari yararabye kure arengera uko byoza we yizera yuko yari we murabona ijambo ry'abahanuzi yarazi yuko muri we hari haragajwe hagaragajwe amajambo yose y'abahanuzi yari yarumvise yuko yari ku isi ariko ubu yaramubonye ntimwitegereze ibyo yakoze yabonye ijambo ryagizwe umubiri Mesiya Immanuel igihe yari kukwizera kwiwe kugakora ugwishurirwa kuri we mu gihe yari abayemo ko yari umwa agati w'intama kubanyabyaha nkawe yarabandanije imbere kugira ngo akore ibyo yari akeneye atazi uko yari kubigenza nuko gukira kukuri kugenda n'igihe muhishuriwe yuko yakomerekejwe n'ibigaya bitanyo byanyu ya janja guriwe ibigacumuro byanyu kandi kubye mishisha guyiwe mwakize ingwara zanyu iyo muhumekewe kugira mubone kuba kwiwe ngaha muwera Mariko 11 canke muwera Luka 17:30 havuga yuko agiye kwishu hishura wenyene bwiwe mu misi yanyu hagati mu bantu biwe mu mubiri w'umuntu nkuko yabikoze imbere ya Sodoma igihe mubone ivyo kandi kintu kiba kikabafata. Birashoboka yuko umuganga avuga ati kanseri iracariyo. Birashoboka yuko umugwayi avuga ati sinzi ingene nzobigenza kugira ntambuke, ariko ndaja gutambuka uko biri kose, ntituzi ingene bijya gukogwa. Yaragerereye kugira amukorere, kuko uguhumekerwa kwari kwa mucakiye. Yari yahumekewe kuko yari Yosahuwo, yari ntumwa iyo yari mewe, yari Mesiya wo gukiza, kandi yaravyizeye, yari akeneye yuko bamukorera. Nawe yagereye ata acerekana yuko ashobora kubikora, yarabara mutuse gusa bijanye n'uguhumekerwa kwiwe. Mwitegereze neza, Imana yaruguruye amariba yamosozi mu maso yiwe, yamaso nyene yari yarumvise, amatwi yari yarumvise bimuvuga, amaso yari bibonye, yarokoroye amosozi y'umunezero, kandi iyo mishatsi miremire Imana yamuhaye ushize kwa amosozi yari kwarakoroka. Imana yaramuhaye ibitambara imishatsi yiwe hamwe n'amarira, yaramukoreje bivanye n'ivyo Imana nzima yari ikene, yari yarumvise bivugwa, ariko ubu yaramwo yarashoboye kumwibonera. Yo munyavyakuki, mutokora nkuko muravye bikenewe, ubu aba arabakeneye igikorwa cyane. Ubu murabona uwo mwari mwigeze kumva bavuga muri Bibiliya, twaramubonye aza ngaha mu ijoro riheze, kandi twaramubonye ivyo yakoze, twaramubonye uko dukoranye, kandi rimwe na rimwe tugumaho dukonje, kandi ataco bitubwiye tuvuga tuti ego ndazi yuko ivyanditswe bivuga yu narabibonye ikintu gikoreka. Murabona nta mwete dufise, ntidufata nkuko byategerezwa, ntibiboneka nkuko mengo hari ikintu kinaka. Ni nkiyo wo burasa uri kurasesa mufashe ukabi ritimu karasa namba kumwa mpikejuru ku mutwe wako hariho karya gafu ntikazoshobora kwaka. Muzokatsa mukatse, mwongere mukatsa, ariko namba hatari ubumara buhuye nako gafu ntikazokwaka, kandi nta mucuzo haba, ariko namba ubwo bumara ako gafu ukagashira kucuma namba agafu kakiriho mu gihe ugatsirise aho gategerezwa guca kaka. Kandi gihe ukugaragara kukuri kw'inkomoko kw'ivyanditswe by'ubu butumwa by'iki gihe cyanyuma, kandi ukabona ukuba ngaho kwa Yesu Kristo wari warumvise ibyo yakoze mu buzima bwiwe, kandi ukumva ibyanditswe bivuga ko we ni wa wundi ejo no munsi no mu bihe bidashira, kandi neza imbere kukundu Sodomu hari hanze hameze haturigwa n'uburake bw'Imana, kubona Yesu agaruka hagati mu ihanga ryiwe ari mu ishusho y'umubiri w'umuntu, kandi akora cyo kimwe n'ibyo yakoze. Mana we byotegerejwe gusinikira ubugingo bwacu akubwiza byotegerejwe gukora ikintu kinaka kuri twebwe, kuki bimanukira kuri ibyo mwarumvise muri bibiri ibyo yakoze, ukuntu rya mugore yakoze ku mpuzu yiwe, yarahindukije amaso amubwira ingorane yari afise, kandi ukwizera kwe akwara mu kijiji ubu yasezeranye ko yokora icyo kintu nyene ubugira, kandi neza imbere y'uko isi turigwa, kandi isi yo biri kuzu uko Sodomu yari imeze isezerano rishashu wo muhanuzi, yo mana muhanuzi wo muhanuzi w'abahanuzi, yo mana y'abahanuzi bose ukunengesera ku bumana mu buryo bw'umubiri, Imana yagaragaye mu mubiri umuremyi w'ipanguri. Haleluya, n'ijambo ryiwe yavuze ko byoshitse, kandi tubona uko Sodomu yari imeze, tubona isi muri uko kuntu ubumuntu mubona amanutse, kandi akora neza na neza ibyo yavuze ko yokora. Rero twari twarumvise ibyiwe, none turamubona, nari narumvise ibyiwe n'amatwi yanje, ubu ndakubonesheje amaso yanje. Amen, ndamubonesha amaso yanje bwice, totegerejwe kubigi kimeze guce, totegerejwe kuba umwanya umeze gute ukwemezwa kw'ijambo ryiwe. Iminsi yose igihe ijambo ryemejwe n'Imana ivugira mu ijambo ryayo yerekanira ubwayo kugira ngo ushobore kubona. Rero nguyu umumarayika mutoya uwo mwibarabara yaguye kuri aruta imbere ya Yesu, kandi yogeje ibirenge byiwe n'amosozi, kandi yabihanaguje imisatsi yiwe. Imana yarubahirije yavuze iti ahantu hose ubu butumwa bwiza buzovugwa maze bavuge ibi ku by'icibutso kuri we, kuki murabe ukuntu yari yandu yari ku ikintu kinakacara kubise yabonye ijambo ry'isezerano kuva mu itongo rya Edeni, yari urubuto rw'umugore uzojanjagura umutwe w'iyo nzoka, yabonye uwo Mesiya yari yarabyawe ku nkumi, yemwe ko yategerezwa kuvyagwa ku nkumi, ariko bumvise uwo muntu yari ku isi yumvise ko hariho umurabiha ari muto yahari y'umuhanuzi yakiza abagwaye yaravyizeye. Rero nguwo aramanutse imwibarabara yera guza amaso, kandi yaravye hirya no hino maze abona uwo munsi mukuru uhambaye wari kuraba, yarasohotse aja ku murugo maze arabiramwo, kandi yari hariya ikintu kinaka cavuze giti urya ni we. Murabona ivyo ni vyo vyonyene yari akeneye guhumekerwa, murabona ivyashitse yabonye ijambo ry'Imana ryihaye umubiri yari yarumvise n'ugutwi kwiwe, ubu ya bonesheje amaso yiwe. Rero umwe wese arazi ko dufise isezerano ryo kwishengero rimeze mu gihe cyanyuma. Ishengero uko rimeze muri iki gihe nirishobora na rimwe gushitsa ivyagezwe by'Imana igikorwa gihambaye cyo shobora na kimwe guhagararira umugeni gusohoka. Oya, ninde yobikora? Abapentekoti noshobora kuvuga oya, nta numwe mu basigaye bo abo. Icyo ni guhishwa kiri ku ngano, igishishwa kiri ku ngano cyaje habona cyasa neza na neza n'ingano, ariko nta ngano iyiri mwigo kiruguruka, ariko urutete rusohoka muri cyo baritunganya barisamburu bwabo nyabo naho bapfira boni mitumba, ariko ingano yasohotsemo kandi ubu yatanguye gufata ishusho mu ishusho y'umugeni. Urutete rw'ingano rwaguye mwivu biciye mu bihe by'umwijima rwategerezwa gupfuriya anegura avuga ati ni kuki Imana y'imbabazi yasoboye kugurura ikiyaga gitukura yigumiye aho mazi kareka abo bakristo bagowe bakaribwa n'intambwe kandi bagaturikwa n'ibindi byose yari cyayisaniye bitwenge mburabwenge gowe mbega ntiyari zaziko kiretse urutete rw'ingano ruguye mwivu rwategerezwa gupfa biciye muri ibyo bihe by'umwijima nkurundi rutete rwose rw'ingano rutegerezwa kuja munsi y'izi kandi rugahambwa kugira ngo rwame mu gihe cyo guhunda ibintu kwambe nka mbere amababi abiri ya rute uwarya mutumba rwategerezwa kugana kunaga muri wesere hariya hakurya kugira ngo ruzane umurayi n'imatima igihe gihambaye cy'abamisiyonari rwategerezwa kugaragara mu bapentekoti kubwo umushumbushwa kw'ingabire bihabwa kugenda n'abatoranijwe rwasanira ubuto bw'ingano rwuguruwe imbere ntangano irimwo na gatoya n'igishishwa gusa ariko mu nyuma hariya rero batanguye gushinga idini rya wanenesi idini ry'ubutatiri tunesi idini rya church of god kandi bose bagize idini kandi n'urupfu gusa neza na neza none ubu ni igiki cyashika cyoshitse ariko n'ubwihisho ku ngano rwakuye muri icyo gihe cyose ubu rutanguye kwigirayo ingano itanguye kubonwa iki isi iki si gihe cha penekoti iki ni gihe cy'umunsi wa nyuma ni gihe cy'umugeni uyu n'umuco wa kagoroba ni gihe cha maraki kanategerezwa gucitswa gukurikiza karorere kimane ruka 17:30 guhako hashikwa iyi ni cha kabi kandi Yeremia n'abandi bose ko Yoweli yavuze ibyige minsi iki nico gihe nari narumvise mwami kandi byari ko biraza ariko ubu ndabibonesha amaso yanje naho benshi nabaga abigana b'ibinyoba bangahe bahagurutse ba yane na yambure hamwe n'ubukorikori bwabo bwo gukora ikintu cyose Mose yakoze ntivyigeze binyiganyiga canke Aroni na gatoyi bari bazaho nka Yobu bari bazuwo guhumekego akwabo guturukaro bari baziko yaruku uho kuni kuhora hagize kandi ibi biranyene yabavuze ko kandi ni hazoza bigira abigana mu minsi ya nyuma yo Madina senga igihe cyo ikintu kinaka cyo tangura ninde yo atanguye ubwa mbere Mose canke bo iyo baba baratanguye ubwa mbere Mose yari kuba yabaye umwiganyi ubu dufise ubwoko bwose bw'abasoma ivyumviro kandi ikintu cyose kine kigerageza gukura ivyumviro byawe ku kintu cy'inkomoko cy'Imana iyo mana yagaragaye kuba ukuri mu byanditswe byayo twari twaravyumvise n'amatwi yacu ubu tubibonesha ijisho ryacu amen mbega murabyizera imitima yanyu yose uguhumekerwa kandi muri iki yagiye aho umwana w'umuntu ahishurwa umwana w'umuntu Yesu Kristo yagaragajwe hagati mu ihanga ryiwe umuntu yaraje hariya mbere y'i Aburahamu unumukwi w'umuntu yasanu wa musanzwe n'imikongo kuko mpuzuzi yari yateye ibitugu ihema yavuze ati umukenyezi Sara wawe ari he se arerera se ara Aburahamu si Aburahamu yarahamagaye izina rye yavuga ati ari hehe yavuze ati ari mu ihema inyuma yawe yavuze ati ngiye kubagendera bijanye n'umwanya w'ubuzima kandi aratwenga mu ihema yavuze ati aratwenze yarasezeranye abo bantu nibo bari bamwise umwana we yasezeranye ubu sinitaye ingene abantu baryigana ingene ki naka yari muri aya madine bavuga ngo bo biteze Kristo ibikorwa byabo byerekana yuko bamwiteze uko n'ukuri ibikorwa byawe bivuga n'ijwi rinini yakurusha amajambo yawe gusa ivyo birumvikana ivyo biyumvira n'uku ronka abanywanyi b'amadine ariko hariho abantu bakeye umwe ngahana hari yabiteze kuza kumwami barakurindiriye uko biri kose abo gusa nibo azohishurira kuri bo abo nibo gusa bazotahura batoranijwe gusa nibo batahuye uwo yari rero byiyumvire gusa birashobora harabantu imindiyoni zitatu abayuda kwisi birashoboka ko hatabaye icya gatatu cabo bigeze kumenya we babayeho kugeza aho we yaziye no guku aho yaziye no kugenda murabona ariko we yihishuye wenyene kuri bariya bari barindiriye Yohana umubatizi n'intumwa zari zahamagawe na Yohana n'abandi n'impumyi nana ndo mu rusengero umuherezi Simeoni yahishuwe na mpemu yuko azobona Kristo abo barongozi bose bidina abanyateolojia n'abandi barahumishijwe uko bishoboka imvura niyo gusa ishobora guhaza urubuto nimba urubuto arumaze kuba hariya akani nkakurya warakabuto akambere muri so wawe kandi we ntiyarakuzi yamara wari muri so ariko biciye mwivura iteguye rya nyoko wawe wagaragajwe mwishusho yiwe kandi rero yari agushobora kuvugana nawe imana nyene imana ihambaye namba ufise ubugingo budashira rera kabuto ko bugingo budashira akari mu mana uhere kwitanguriro kandi wari hariya wari mu byiyumviro vyiwe izina ryawe n'ikintu cyose kandi we uko akubwo kumenya imbere yagura gutoranije ngo ubone iki kintu kandi mwebwe mwatoranijwe ntimuzigera mukibona ariko mwibuke mwizina ry'umwami Yesu igihe kirashitse ntimuvyizera nimumuha ubuzima bwanyu ntegerezwa kurangiza isaha zitatu zitarenze twunamika imitwe yacu narumvise uhoraho inkuru zawe ubu ndakubonye mwami Yesu heza gira aba bantu mu gihe barindiriye rero ndaja kubaza ikibazo kinaka ndaza kureka mpemu yera nizigiye ko aja gukora ivyo asese mu mitima ya nyabageze ageze ubugingo bwanyu hanyuma arabe ko mwizeye by'ukuri kandi nimba hariho ugukekeranya gutoya hariya mwoshobora kuza kuduza ikiganza cyanyu ati mwami Yesu reka ndakubone narakumvise ariko by'ukuri sindakubona reka ndakubone ndizeye rero ibyo ni byiza mbega hoba hariho bamwe ngaha mutaramwakira nk'umukiza wanyu duzi ibiganza byanyu muvuge muti jewe ndi umunyabyaha ariko nimba wewe unyemerera gusa nkubone mwami Yesu eshitsa iri jambo bavuga ndazi yuko ariko Yobu yakubonye ndazi ko yuko ari Aburahamu yakubonye ndazi yuko ariko abo bandi bakubonye kuko yari jambo ryawe ryasezeranyo ryashikijwe numvise ibintu by'ubwoko bwose n'amageri n'ikintu byo kujosa ariko nda tahura yuko hariho ubutumwa bw'igihe cya nyuma mu gihugu bwavuzwe n'umumarayika kuruzi mu majani 933 narumvise inkuru z'ibikorane byo gukiza ingwarane bibandanya kandi azi igihe ibyo bishikira ntirishobora kuguma mu migenzo y'amadini ishaje ntibyarushingitswe kubw'ibyo ntibyihebyetse biguma hariya byobaye guti yaba Mose yoje akavuga ati reka twubake ubwato bwa Nowa tuve muri Egiputa duce mu kiyaga yo oya murabona oya we yari afise ubutumwa buvuye ku mana we yaruwe ugushitswa urya muhanuzi yagaragaye ku rubuga yategerezwa kwemezwa kuri Isirayeli hariya ntibari bafise umuhanuzi mu kiringo cy'imyaka 400 ntibari bafise umuhanuzi kandi ngaha umuhanuzi aserutse ku rubuga bategerezwa kumenya ikintu kinaka cyari kigiye gushika Isirayeli ubugira kandi ntibari bafise umuhanuzi ikiringo cy'imyaka 400 kandi nguyo nga Yesu aserutse ku rubuga kandi wa mugore wiri bavuze ati mwami ndabona kuri umuhanuzi ntitwari dufise numwe mu myaka 400 kubera ko Yesu ya icyari mu mutima we murabona ubu twasezerana ibigiye cyeshengero biciye mu bihindura ibintu kandi twaraba ronsa ariko yasezeranye muri Maraki yuko mu minsi ya nyuma azoguma akurikiza ubwo buryo bwiwe bwo gukora kandi ibyo aribyo byotegerejwe kuba kugira agarukana ukwizera kwa badata arizo ntumwa muri iyo mintumbero nyene kandi ishengero ririmwe ibice byinshi mu madini na zanemera byaratanye kugezaho ripfa ryakoze igikorwa cy'umwikorezi kandi yasezeranye yuko mu gihe cy'ubutumwa bwo mu Maraki kawe ibimatani shiji shashara bizo hishuwa namabanga jiman azo tangazwa jashirio Yohana chumi higi humo maraika windu wazo tangura kutangazo kutunga bukiyo atari gikorwa cyo gukiza abagwayi ariko ubutumwa buke eherekeza igikorwa cyo gukiza abagwayi Yesu yari umugabo atangaje mu gihe yashobora gukiza abagwayi ariko yavuze ati igihe jewe na data turumwe n'ikinyoma yobu yari atangaje kugezaho aho ikintu kinaka camushikiye murabona nuko igi nimwizere murifuza kumwakira ubu nimuduze ibiganza muvuge muti ndamwizeye by'ukuri ndipfuza kumwakira imana ibahezagire ni byiza Ebero mukome mwicaye mutekereje kandi musenge akanya gatoya Mana mukunzi muraka kanya kiteka umunsi umwe kizoba igihe nk'iki gihe hazovugwa imituragaro kandi umwana w'Imana azomanuka avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo ko mu marayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo bazozuka kandi umwe wese muri mwebwe turazi ko turabizira ijoro data yuko dutegerezwa kwishura ijambo ryose ryatanzwe n'ijambo ryose ryavuzwe n'ivyumviro vyacu biri mu mitima yacu tuzotegerezwa kubyizwa ndakwinginze we Mana mu izina rya Yesu Eze mutima uri hano eze mutima wanje eze mutima w'abantu kandi dushobore kwitegura mwami ngo amaso yacu yamwemo yugurukira ijoro kugira tubone ubwiza bw'Imana ishobora byose twarumvise bamuvuga yo mana yacu turashobora gusenga ngo twemerere tumubone biduhe data duhije miheza giro ndagusavye mu izina rya Yesu Kristo amen mwibuke mu mitima yanyaho mwicaye mugira ka arutari kanyu gato muvuge muti mwami Yesu nuze mu mutima wanje impa ikintu nshobora kwishimikiza ko reka numve uko gusigwa kumbwira yuko uri hano rere sama jamba abwira abantu ese ikintu cyo gukogwa ubu ngira nsabe umwami Imana nsabe nibangahe muri mwebwe bareho nk'amabande mwarumvise bagenze ubu n'igihe ki mbega ivyo binyamakuru n'ibindi ntitwavyerekanye umwanka uheze imbere y'uko abishika ubumenyi ntibufise inyishu kuri ivyo harimo hariyo umwami Yesu yambitswe urugori na yamishatsi miremire yera nk'uko mubibona muri Bibiliya mu byashuro Yohana rimwe no muri Daniyeli umucamanza mukuru w'ijuru n'isi aho n'umuge mu gihe ubumenyi budashobora kuribona no mu vyuma barabiramwo ibica mu kirere hariya muni akaminuza azari zona nahandi hose muri Mexico barabona ubushakashatsi araheze imyaka ibikani namwebwe mwari mwarabibwiwe imbere yuko byari gushika niki kuvyerekeranye ijyanya mu kigima ya Alaska mwitegereze na Hollywood yibira mu kiyaga mwitegereze neza mubona nimba atari byo bizoshika nta kintu na kimwe yambwiye kitashitse bizoyishikira murabona rero nimwitegereze hanyuma murabe ko mutabayeho mu gihe cyanyuma nta numwe azi igihe azozira ariko ndazi kintu kimwe ndizera yo kumugihe ni ndi mwubu ni nabanki ekomeye mu mutwe jewe hamwe ntobaye umukristo no kwifuje kuba umukristo nkako muri Bibiliya atari kuba ubwoko bw'amadini ntimwishimikize ngo muvumwici vuga iki nduru twumvise ico gitondo bigaragajwe n'ijambo ry'Imana biri hanze hose y'ubugombe bw'Imana nta kintu cakoze atari kuzana urupfu ntimube mu mutumba nimuwe mu bugingo mwara muri bwizerema muri zera ko Imana yatanze isezerano yagaragaye bwayo mu gitabo cy'itanguriro yabonekeye Aburahamu kandi yakoze ico gitangaza iyo mana nyene yihinduye umubiri umuntu w'umuntu imbyamwa bivyarwa n'inkumi uwari umubiri wayihinduwe n'ubyiza nivyo ariko rero igihe yaza mu mubiri w'umuntu gare yawa wundi nyene kandi agakora vya bindi nyene ni mwizera ko namba Imana ishobora gukora umuntu nkuko tubisezeye muri Marake kandi umurongo ashobora kuvugira ko aho azokorera cha kindi nyene yavuze ko azokorera hariya murabyizera ndizera nanje kwa zobikora murizera ko mushobora kugira ukwizera kugira ngo mukore ku mpuzu yiwe ukwizera kwiwe kugira ngo mukore ku impuzu yiwe murizera ko muri uwo mwanya nyene hariho ikintu kiriko kivugira mu mutima yake babwira ko mufise uko kwizera ko gukora ku mpuzu yiwe murizera ko mushobora gukora ibyo nimuduge mwongere mukore ku kwizera kwanyu rero nimumukoresha ibishobisho gusa ntimukoresha ibishobisho gusa nuko gusa n'ukwizera nyako kutavanze vuga uti mwami ndizera n'umutima wanje wese ndashaka unkore ko gusa narumvise umaze kubikora ubu ndifuza kuvyibonera n'amaso yanje kandi jewe sinshobora kumukorako imana ishobora kumukorako muri tsera ko abikora
I'm looking right back to my life
ndiko ndaraba ku mukubamfu kwanje hano bisa nkaho hariho umurongo nkuko nabivuze ukwega muri yinzira rero na utwaye mu yindi nzira ubu ni byiza n'umupfaso ni yicaye aha hamwe n'umugabo wiwe ntakomoka hano akomoka muri Texas Dallas ararwaye n'umugabo wiwe ararwaye afise ikibazo yarabatswe nibyo umugabo wiwe ababazwa n'ikintu mu mugongo ububabare bwo mu mugongo umushinga ntahe hamwe n'umupfasoni Corbett Papa Texas nambari ibyo tuzi ibiganza byanyu ntituzinanye nibyo nta buryo na bumwe bwo muri iyi si bwo tumamenye ibyo ni kuki nari narumvishije ibyanyu guti ubu ndabyiboneye murabona icyo nshaka kuvuga ubu ni mubaza abo babubatse sinari bwigere ndababona mu buzima bwanje nari narumvishije ibyawe ugutwa ariko none igisho ryanje irakwiboneye namba mwizera Imana irashobora kubaha icyo mushaka uwo mugabo yicaye hariya n'ikiganza cyiwe kigasakanwa afise umurindi wa maraso urizera ko Imana ishobora kugukizaga mushinga ntahe urabikora icara n'ukuboko kwawe urizera ko Imana izogukiza uwo murindi wa maraso duze ikiganza cyawe nabo byizera ni byizira bikora sinari byigere mbona iby'uyu mugabo mu buzima bwanjye nta na kimwe nzi kucerekeyewe ariko numvise ko Yesu yavuze ko hano muri Bibiliya ko azokora ibi bintu nyene ubu wabibonye murabona icyo nshaka kuvuga namba ushobora kwizera byose birashoboka kuba yizera gusa bisaba by'ukuri kwizera ko inkomoko kugira ngo bikoreke ariko namba ubyizera Imana irabiguha hariho umupfasoni yicaye hariya inyuma ariko arandaba afise umwingo mu izosi umupfasoni yicaye impande yiwe yicaranye nawe kugira ngo abitahure uyo mugore harya afise umurindi w'amaraso nawe nyene nibyo umupfasoni yicaye impande yiwe afise ikibazo nawe nyene kandi ntakomoka hano akomoka Arkansas bahava babibura mwigeme Philips nizera umwami Yesu Kristo murakira muravyizera n'umutima wanyu wose muravyemera nibyo rero murashobora kurobiro ubu muravuga muti ibyo nibisiga bwengo yahoya Yesu yavuze ati izina ryawe ni Simoni uri umuhungu wa Yona nibyo narumvise inkuru zawe n'ugutwi kwanje ubu ndakwiboneye n'igisho ryanje ubu ntimubone icyanditswe umuntu munaka yicaye hariya yitegereza arizeye yizigiye kandi birashitse rimwe na rimwe murabona wiyumvira neza mwananjira ijoro gusumbuko warejo wicaye hepfo n'ibyiza ubu uja kumera neza yari yicaye ngahejo n'ijoro anyiganyiza umutwe wiwe n'ikintu icyo ari cyo cyose ubu iri joro agaragara nk'umushinga ntawe murabona yari yazazaniwe gatoya n'ibintu ariko byose bimeze neza ubu murabona bija kugenda neza murabona kandi uwo munsi umwana w'umuntu yahishuwe murabona imbere yuko gusa Sodomu hatongorwa n'umuri narumvise n'ugutwi kwanje ubu ndakubonye n'ijisho ryanje narumvise Yesu Kristo avuga ko yosezeranye icyo kintu mbona iryo sezerano ribaye ubu murabona nakumvise n'ugutwi kwanje ubu ndakubonye n'ijisho ryanje nibangahe bizeye yuko wariwe ewe mana ubu iyo turi ngaho umwanya wagiye ejo mu ijoro tuzogira igikorane kirekire cyo gukira ingwara twiteze mwene data moro hamwe nanjye guhagarara ngaha no gusengera buri muntu yipfuza aguca ku murongo ariko yiyumviriye mu kuvuga iki kintu iri joro nari ngiye gukora gusa umuhamagaro wo kuri arutara ariko niyumviriye oya yavuze ngari ati numvise inkuru yawe nuko twikanje ubu nshaka kukubona n'amaso ibyanjye ubu wari ngaha mbega uravyizeye ubu rero turambikane kibiganza ubu nimwibuke wa wundi nyene yasezeranye ko yokoze iki kintu yakoze ibimenyetso bizokurikirana bizera mbega ravuze ico kintu we uri urizera vuga uti amen yewe rero yamana nyene yatanze isezerano mushobora gushitsa ibi nimubaze umwe wese muri aba bantu sindigera ndababona nta nkuru nimwe fise yawe sino bamenye ubunyene murabona si ntivyoshoboka yuko jewe ndabamenye ariko ivyo byanditswe bitegerezwa gushitsa rero nimbi kicara ashikijwe byerekana yuko turi mu gihe cyo guheraheza cyanyuma tutso menye umwana w'umuntu ko ari hafi kukuza kuko yishura wenyene umubiri w'umuntu mbega uko nokuri kandi turazi yuko ari ukuri nawe aravuga ko umwizeye wese kandi mwarambikanye ko ibiganza kandi nambe mwabirambikanye ko ibiganza uwo mwana nyene w'Imana ari ngaha ngaha agaragaza ayimbi imbere y'amaso yanya y'umwana nyene ari ngaha avuga ati barakira wa mwana nyene w'Imana numvise we ayavuza tabizera barambikane ko ibiganza bazokira numvise iryo jambo n'abatwi yanje rero nda byiboneye n'amatwi yanje we yarasezeranye yuko ashiko rico kintu ubu gihe nsenga namwe ni musenge mwami Yesu mwizina ry'uhoraho Imana yo mwijuruye kamwe mu wawe asukwe mu mitima y'abantu kugira ukwizera nyako ko Imana kugaragara izi sezerano kandi Imana yo mwijuru kiza umwe wese muri bo mu gihe bubaha ibyagezwe byawe kubwo kurambikana kw'ibiganza shobotse bibe uko mwami mwizina rya Yesu Kristo shobotsa yuko biza kumera uko kubwo ubwiza bwawe uburizera ko waronse ico wasabye mbega hari kintu mu mutima wawe ko kiri kubwira mbega wumva ico gihe gitoya cyo gusigwa ku cavuze giti yemwe byaheze byakoretse mbega urizera ko waronse ico wasabye mbega hari kintu mu mutima wawe kikubwira mbega wumva ico gice gitoye cyo gusigwa cavuze kiti yemwe byaheze byakoretse icyagezwe cy'Imana cavuze ko twoshoboye kumva no gutwi kwacu ubu dushobora kubibona n'amaso yacu Yobu yavuze ati numvise inkuru zawe no gutwa ariko ubu ndakwiboneye wewe n'amaso yanje ubu mwumvise ico kintu biciye mu ijambo biciye mu kumva ijambo kwizera intango yako nukumva kumva ijambo ubu uraribona rikora n'amaso yawe ubu Imana yagindi nyene yavuze ico kintu nye iki igihe ikintu vyagira bikoreke yuko abizera ibi batorambikana kw'ibiganza kubagwaye bagakira mbega vyarinjiye mu mutima wawe yuko wakize duzi ikiganza cawe nimba ryinjiye mu mutima wawe amen uko ni gukiza nyako kw'intumura vyizera wizeye ivyo n'umutima wawe wose haleluya ico gusi nico twifuza nimuze duhagarare ze tumutazire rero urakoze mwami Yesu izina ry'uhoraho rishimagizwe nzomushima nzomushima nshimagize umwagazi yapfiriye abanyabyaha mumuhe icyubahiro abantu mwese kubwa amaraso yiwe yogeje ibyaha byose rero muramukunda rero reka twese hamwe tumuhe icyubahiro abantu mwese ubu ni murabe nambi ibyo bitagu ehishuriwe n'Imana mu nzira wa akirijwe mu nzira nyene yakubwiye ko wakijijwe irya nzira nyene Imana yaciyemwo nk'uko yaciye muri Yobu n'abahanuzi iciye muri wewe muri irya nzira nk'umukristo kubwo ihishura ryiwe ry'ubumana murakize rero nta na kimwe kizobibuza kuba rero turamuha icyubahiro abantu mwese kubwa amaraso yiwe yogeje ugukekeranya kose ugukekeranya kose yogeje ugukekeranya kose nzomushima nzomushima ishima gize umwagazi yapfiriye abanyabyaha mumuhe icyubahiro abantu mwese kubwa maraso yiwe yogeje ivyaha byose. Yo ntimumukunda? Mbega ibintu byiza. Naravyumvise mwami n'amatwi yanje, hanyuma ukwizera kuza mukumva, ariko ubu ndakwiboneye. Imana yimenyekanisha ubwayo mu bantu bayo nk'uko yagize kuri Aburahamu kubw'isezerano ryiwe yuko umwana w'umuntu azokwihishura mu minsi ahisi zoba yabaye nka Sodomu na Gomora. Akandi hari intumwa zitatu zamanutse ziva mu ijuru. Akandi hari umugwi w'abamadini hari i Sodomu, kandi mu hari Billy Graham hamwe n'umuhora Roberts bamanutse hariya. Kandi mwibuke nk'uko nababwiye, nta na hamwe muri kahise k'ishengero higeze kuba intumwa yarungitswe ku isi yose ku ishengero kugeza ubu afise izina ryiwe rihezwa nka Aburahamu. He ame, ge re a he ame. Indome zitandatu ku isi, igiharuro cy'umuntu. Ariko Aburahamu yari afise indome indwi mu izina. Imana ya yujuje igiharuro cyiza, murabona? Kandi muraba ikintu umwe zakoze hariya. Zavuze ubutumwa, zibahamagarira kuvayo, zibabwira kwihana. Ariko uwagumanye na Aburahamu murabona yakoze igitangaza mu kubwira Aburahamu ibyo Sara yariko akora, kandi yiyumvira mu ihema inyuma yiwe. Kandi Yesu niwe yari muri uwo muntu. Yavuze ati igihe isi igiye kumera nka Sodomu nk'uko yari imeze, kirya gihe umwana w'umuntu azomenyekana. Kandi ibyanditswe byose birabyemeza. Ubwa mbere na mbere hari i, kandi ijambo ryari kumwe na, kandi ijambo ryari, kandi ijambo yambaye umubiri abana natwe. Ibyo ni byo rero turabona ko rya jambo nyine ryasezeranywe ryaruka Maraki. Ayo yandi masezerano yose y'uno munsi yagizwe umubiri abana natwe, yuko twumvise n'amatwi yacu rero turamubona ubu n'amaso yacu. Si ikijambo ryiwe, ntidushake insiguro z'abantu. Yo shengero ry'Imana nzima, ngaha ku matelefoni kangure vuba imbere y'uko iyo harengana. Imana ibahezagire. Ndamukunda. Ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere. Hama agura gakiza kanje. Eku giti Karuvariyo. Mwokwibaza shengero yuko muriko muraraba n'amaso yanyu? Ijambo rizima ry'Imana ryagaragajwe isezerano ry'igihe mu minsi yanyuma. Muraba n'amaso yanyu ijambo rizima rigaragazwa mu buryo busanzwe. Imana hagati muri twebwe, ndamubona n'amaso yanje. Umwe narumvise ko azobikora. Abakera bose barabu uyu munsi, rero ubu turabona bigaragajwe n'amaso yacu. Ni bangahe mu bamethodiste bakera bakoma induru, abapebatiste hamwe n'abapenekote b'ukuri b'inkomoko mu myaka yabo, bashatse kubona ibi bibaye? Benshi muri bo bari bazi ko bizoba, ariko duhagaze hano rino joro tubibona biriko birabayo. Ntimumukunda? Ubu Yesu yavuze ati ibi bizotuma abantu bose bamenya ko muri intumwa zanjye igihe mukundanye nk'uko namwe tumukunda. Reka turamukanye hanyuma turirimbe. Nzomuhimbaza, nzomuhimbaza, ni byiza. Nzomutazira, nzomutazira. Yo himbaza umwagazi yapfiriye abanyabyaha. Muhe icyubahiro byose. Mu bikora gute abantu kubw'amaraso yiwe yogeje ibicumuro byose? ni kumwa mikati wa Beruteshaza yavutse imbere y'umwami w'iryo joro hariho umuntu munaka mu bwami bwa wakuru gukekeranya kandi mpemuyera iri joro n'ukuru gukekeranya urizera ico kintu ubukuru gukekeranya ubu amaraso ya Kristo arakura ibyaha byose byaha byutize.
The blood of Christ takes away each stain, the stain of doubt.
Nta cyaha kinini ya mwisi gisumba kutizera kuko ubutizera amaze gucirwa ku rubanza uko n'ukuri ubutizera amaze gucirwa ku iteka cyari cyaha hari icyaha kimwe cyonyine icyo nacyo ni ukutizera kunywa itabi si icyaha kurahira si icyaha gusambana si icyaha kubesha si icyaha icyo si icyaha izo ni ingaruka z'ukutizera ukutizera ukora ibyo kubera utizera namba wizeye ntushobora gukora ibyo yo iki nigitangaza kandi amaraso y'umwagazi w'intama yogeje ugukekeranya kose twizera ijambo ryiwe kubw'ubushimangizi turizera yuko ijambo ryambaye umubiri kandi twizera yuko ijambo ryambaye umubiri kubw'ugukerekana ukubaho kwiwe ubugushyize ijambo ryiwe twizera imana ibaheza turizigira kubona nga mu gitondo kubw'ibihe bihambaye cyora rero nimwunamike imitwe yacu nanjye nsubize igikorane mwene data. Tarindi say.